mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo, ubumwe butaboneka bw'umugeni wa Kristo bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham ku igenekerezo rya 2025 kwezi kwa 11 mu mwaka w'1965 Shreveport, Louisiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nasi bijurugendo go guhiga rero nagumye ndi mu gikorwa cy'umwami rero nte turanezerwe no kubanga. Nibaza igihe meruka ngaha nababwiye ko gihe cyose tujya hariho umuntu umuntu akabura. Kandi namba tuzogaruka umwaka uza kandi umwami agiteganye hazoba hari umuntu umuntu akabura. Hariho umwe yarandi hafi cyane gose mu mutima no mu mwemu yari mwene data Lil. Kenshi nahawe ikaze igihe naba ninjiye mpagaze inyuma hari ya mucumba mwene data Jack akoreramo kandi numviriza ujya mu gushaje w'abantu bane bareremba. Bararirimba mu bwizirijoro yemwe hariho rimwe muri ayo majwi amaze kujya hari yarindira yanda tatu ndibaza ko ntazokongera gusubira kwimva ku isi ariko atankeka ndindire nigishika mwene data na mushiki wacu moro niyumviriye kuzosubira kumwumva muri ico gihugu aho ritazokwigengera risubira kuzima. Mwene data Parma yari umukozi ahambaye wa Kristo. Ndashobora kwibuka mwene data Jack ambwira ibyerekeye ubuzima bwiwe yashikaniye Imana barababaji bose hamwe kandi yavuga ko yaba ariko arafungura ibifungurwa vyiwe vyo ku murango afise umukate usize mu kiganza ciwa ry'umukate usize kandi asoma Bibiliya yiwe murabona yakoze ibintu bihambaye. Mwene data Palmer yarakoze ni umubaji mwiza umuvyeyi mwiza ku bana biwe umuryango w'igikundiro yabereye bose gukorera umwami aho ngeza kumenya bose barakijijwe kandi buzuye muhemu yera kandi yo ni intererano ku muntu wese muri iyi minsi abahungu n'abakobwa. Ariko murabona ibyo byose yigeze gukora ntibizoharugwa cyane gushika akoreye Imana kiretse yarakoreye Imana kandi iri joro ibyo yakoze ngaha ku isi ibikorwa byiwe byiza yagiye kubona impera yiwe kuba hamwe navyo Imana iruhura ubugingo bwa mwene data. Ndazi mugihe inyubako ikiri ngaha kandi ndazi ko ijwigiwe rizoguma ngaha. Mushobora kuyumva mushiki wacu Anna Jane na mwene wabo bavuze inanga na piano ese ukuntu batategerezwa kurindira. Mwene data Palmer yahagarara ngaha ku kanya yatora indirimbo maze akabandanya gutya baramuhambya kandi sinigeze ndarindira nyigishika kumva arongora indirimbo ku bana biwe ku mugore wiwe no kuri mwene data Jack umugenzi ziwe ku mutima babaye abagenzi imyaka yose na mwene data Brown mushiki wacu Brown namwe mwese bo muri rishengera Imana ibahezagire ndamukumbuye nawe Imana iruhura ubugingo bwiwe bw'intware gushikaho tuzohurira nawe mu mahoro nimuze twunamika imitwe yacu data wo mu ijuru nye n'ubuntu. Navuga gusa kuri uyu mukozi ahambaye ndamukumbuye iri joro akora mu minwe yanje hamwe kujya kumwenyura yamana igihe yambwira ati Imana iguhezagire mwene data Branham igihe twaba tugeze mu irembo ndazi ko yashitse mu rugo rwawe iri joro. Rero ndagusabye Imana mukundwa wemere ko ivyamwa ko ibikorwa vyiwe bimukurikira biba vyiza ko bibandanya ku bana biwe n'umukenyezi wiwe. Turagusabye muhezagire mwami wavuze ko ubu umugabo ku bapfakazi b'abapfakazi by'ukuri ndasenge mushiki wa Parmere n'abana bose ndazo kuntu ndemesha bome na abuze umufasha kandi na abuze na data. Nawe rero data mu gihe turi ngaha iri joro ndasaba ko ujya gutegura imitima yacu nayo kubwijya saha ntitubizi yoshobora kuza giturumbuka nk'uko yaje ntituzi igihe izozira ariko turazi ko itegereza kuza. Rero turasaba mana ko ujya gusesa umutima wose uri ngaha iri joro mana ntusige uwanje ku ruhande ese uwanje nawo kandi ugeze mwami namba harihe ikibi cyose muri twebwe isohore dushaka kugukorera ibyo niyo ntumbero yacu yuzuye ukugukorera suka mpwemu wawe kuri twebwira ijoro n'iminsi isigaye yiyinga hezagira uru rusengero rwitwa Life Tabernacle ese ryoronka imihezagiro yuzuye y'iryo zina kandi ryuzuye ubuzima bw'Imana iriyinga bwo kurokora ubugingo bwose bwazimiye kuzuza uwizeye wese impwemu yera no kugira bishasha ibyizegero biri muri twebwe mwami ubugira kandi turasaba ko ujyaga no gukiza abagwaye bose n'abababaye baje muri twebwe ese mpwemu yera wawe ahambaye yoba ngaha mwami kandi akize gusa kandi ahe ugusiga umwe wese kuri yizere uturonsi bi data mana ufashe ubu namba byo byashitse ko ndamukiwe gutanga ubutumwa ndasaba mana ko uja kureka umuntu aje ku ruhande rumwe ese mpwemu yera yo kwinjira amazi agakorera muri twebwe mwami ese mpwemu yera yo fata igikorane mu mirwe mwami turazi ko tudakwije nitwo nshobora kubikora nta n'umwe muri twebwe yobishobora tuvuga ko dushoboye kubikora ariko mwami turazi ko ari wewe kubw'ibyo duhagaze amaso kuri wewe mwami bikore mwami kandi manuke gusha kuri twe tubisabye mu izina rya Yesu amen. Ubu ndashaka gutanga indamukanyo biciye ku murongo amashengero yose turi kumwe ku murongo muri uyu mwanya muri leta yose dufatanije uburyo bw'itelefone n'uburyo bwo gukora butoya bwiza twashoboye kuronka biciye muri kuri mwene data Billy Green We Bond Mount muri Texas rero amashengero yose akurikira ubutumwa hirya no hino ya leta zunze ubumwe turi ku murongo umwirijoro turungitse indamukanyo zacu hose ku nkengera yo mu burengero kuva i Vancouver gushika i Tijuana muri Mexico uci San John na Los Angeles imigwi yose iri hariya turabaramukije hano Shreveport kandi rero gushika Prescott muri Arizona ku muguri hari yaurindiriye umwami tubarunga ikinda mu kanyo zacu na Tucson na Sierra Vista naho gushika New York epfo no haruguru mu gihugu cyose umwami abahezagira umwe wese no kwifuza ko muba ngahere joro muri iyi leta nziza ya Louisiana ahantu hameze nk'iwanje ha kabiri kuri jewe murazi mwebwe bantu bahari i New York murazi mpora ndabatwenga gato ingene muvuga ndi muhira neza iri joro ego abantu bose ngaha murazi bavuze bati yambo yewe mwene data Branham muzane na mushiki wacu Branham n'abana bose muze kuturaba yo mana we ibyo bituma niyumvira neza ico ni icongereza nyacyo kuri jewe si ukugira ngo ndabavuge nabi mwebwe bantu bo mu seruko no mu buraruko n'abantu batandukanya ariko murazi nibaza yuko navutse gusa ndi umunyamumano uko wa kera kandi ntegerezwa kugumuko jewe ndabikunda ubwanje ni icongereza nyakuri nari mu mafunguro yo mu gatondo y'abagabo babagwiza tunga hakigiye gito yangahamaze bavuga bati ubu tugiye guhaguruka turerembe ndirimba yagize gihugu maze ndahaguruka mvuga niko bw'iwacu ha Kerry Kentucky yari yakure rero kuri jewe iyo yari ndirimba yagize gihugu nivyo gusa nariko ndabizi koko bw'ivyo turabaramukije none rero nizeye yuko baja kugerageza gucisha kwisamiriza ayo mafunguro yo mu gatondo kuwa gatandatu mu gitondo mwene data Green azobwira ko we yegire kuri iyo mikoro hari yo burero azombari azobabwiraho ayo mafunguro yo mu gatondo azotangura n'igihe buri joro cyo kujya ku murongo turabakengurukiye cyane mu dusengere rero kwikoranira ryo nga anishengero rya mwene data Jack ngiye kubasaba ikintu mu nkorera iri joro kubera yuko nari ngiye gutanga ubutumwa bwanje bwo gukenguruka mu gihugu cyose iri joro kuma shengero yacu akurikira ubutumwa muri ibi nshobora kumara umwanya munini ya gato ya kandi rero byongeye ndashobora kuvuga inyigisho zimwe kubw'ibyo namba ruko mukaba mutemeranya navyo nka kujya nyene namye mvuga kubijanye no kujya mukaturimwo ikiribwa cerisi iyo nshikiriye urubuto sinterera umukate nterera urubuto nkabandanya gusa nirero mukate kubw'ibyo nibyashika nkavuga ikintu kinakiri joro jewe rero niyo mpamvu nitavye ubu butumirira ijoro kugira ngo mbe ngaha kugira ngo nzanire ubutumwa bwo gukenguruka imigwi iri mu gihugu hose nuko mwene data Jack yama yugurura imiryango yiwe atizibira akavuga ati uvuge ikiri ku mutima wawe kubw'ibyo numba by'ukuri ndi muhira kubw'ibyo birashoboka yuko ngaha muri iri shengero ryo ngaha hamwe na mwene data cyangwa hashobora kuba hari abakozi b'Imana n'abantu bamwe batokwemeranya n'inyigisho mu bisanzwe ndubahiriza kutavuga iby'inyigisho iyo ndaho umuntu avugira ubutumwa aba yantumiye ngo nze ndabuvugire rero inyuma y'iri joro nibaza yuko nzoba nsengera gusa abagwayi kandi nkore igikorane gisanzwe ariko niyumviriye yuko nubamenyesha imbere yuko hagize ikintu mvuga cyo bagwa nabi rero mubiharure gusa ku butamejya bwanje ndibaza no kutabanze ibyo zabirutaho kandi munsengere kubw'ibyo rero muze tuzingurure mu ijambo ku gice kimwe ngaha ndifuza kuguma ku mirongo myinshi iri joro kuko mvise ibyanditswe byinshi n'ibyo nanditse bikiya ngaha mu gakaye ndibuka ubwa mbere naduze imbere aho bavugira ubutumwa muri Live Tabernacle hari haci imyaka 20 sinategerezwa kwandika ibyanditswe byanje nk'ibyo sigura ico gihe nari mfise nyene imyaka 20 munsi iyo mfise ariko ubu nararenganye imyaka 25 kubyibyo inshuro ya kabiri kubyibyo si shobora kuvyibuka nkuko naho randavyibuka ntegerezwa kwandika ibyanditswe byanje kandi rimwe na rimwe nta andika muri make ikintu ishaka kwisunga none rero mwamahezagire mugende usomere ijambo ry'Imana kandi gitabo cy'Abaroma igice cy'indwi rero nshaka kwigisha ibinkicigwa mu ishure ryo kuyinga ndazi yuko hari abantu bahagaze kandi mu rusengero mu bisanzwe Jefferson Ville dushaka kubaramutsa mwese iri joro hamwe ndazi yuko muri ku murongo ku batelefone hari ya mu rusengero kandi bibeze nko kubandi mu rusengero rijoro yaba mwari ngaha abantu hari ya no hino kubihome kandi haruzuye rero numvira yuko ari uko mumeze namwe abantu bose muri hariya muri ico gihe cigiho muri ico gice cigihugu mwaroye hariya kubwo ubutumwa rero tugiye kuvuga ibinkicigwa co mwishura ryo kuyinga kandi ntibitubereye ku kintu nakimwe abantu bamwe banaka canke icari cyo cyose ishengero nyene umubiri wa Kristo turiko turagerageza kurongorera ibwina mu vyiyumviro n'intumbero zo hejuru twizera yuko ukuza kumwami Yesu kwegereje turavyizera ikirenge vyegereje imyaka 20 kurusha uko vyari ubwa mbere zishiriva poti yo hari vyinshi cyane vyashitse kuva kijya gihe buturindiriye kuza kumwami murunganwe rwacu sindindiranye umuvyuro murunganwe rwacu ndindiranye kuza kumwami murunganwe rwacu rero Baroma kwica cindwe nizigiye yuko mufise bibiliya zanyu zugura ahantu hose rero mu gihugu hose dushaka gusoma twitonzerera ibi ni ubu butumwa buvangaha busa nkaho bwerekeye kurongora no kwahukana ariko mu byukuri si ibyo kubwanje ni ubuvugishwa kubwishengero mu minsi ya nyuma reka dusome canke gabene data ntimuzi yuko ivyagezwe biganza umuntu akiriho ngiya abazi vyagezwe kubwo ivyagezwe bihambirira umugore ku mugabo wiwe akiriho ari ku mugabo wiwe yapfuye umugore abahamburuwe ngo ntaganzwe nawe none rero mugabo wiwe akiriho yo kwabigwa n'undi mugabo yo kwitwa umusambanyikazi ari ku mugabo wiwe iyapfuye ntaba kiganzwa n'ibyagezwe bituma atoba umusambanyikazi naho yo kwabigwa n'undi mugabo none rero namwe bene data gukoranywa n'umubiri wa Kristo kwatumye mucika abapfuye kuvyagezwe kugira ngo mufatane canke mwabigwe n'uwundi niwe yazutse mu bapfuye twamira Imana imbuto tukiganzwa na kameremere kacu ukwifuza kwivyaha kuburyo bwinshi kwazwanywe n'ibyagezwe kwakorera mu mubiri yacu kugira ngo twamire urupfu imbuto ariko noneho nitukiganzwa n'ibyagezwe kuko twapfuye gucamye kidufashe nico gituma tubabagura no dukorera mpema dukoresha uburyo busha tudakoreshwa bwa buryo bwa kera bw'inyuguti ubu naho reka dusenge mana mukundwa duhejeje gusoma ibyo twizera yuko ari ijambo ry'Imana gera kandi ibyo nivyo twizeye yuko atakanyuguti canke gace gato yakibi kazovaho kugeza byose bishitse kandi turizera yuko umwami wacu yatubwiye mu byahishuriwe Yohani gice cya 22 yuko nihagira umuntu akura ku ijambo canke yongera ko cyo kimwe umugabane we uzokugwa mu gitabo cy'ubugingo kandi turabona yuko kubwo gusobanura nabi ijambo nk'uko Satani yari sobanuriye Eva gutariko byatumye akekeranya ku ijambo rimwe aterera ubwoko bwose bw'abantu mu ruzazane rubi ijambo rimwe gusa hanyuma tubona hagati ya cya gitabo yaraje umwami n'umucunguzi wacu kandi adusigiye uyu murongo kubijyanye n'ijambo umuntu ntazobeshwa gusa n'umutsima gusa ariko kuri buri jambo riva mu kanwa k'Imana hanyuma rijya yerekwa rihambaye mu gitabo cya nyuma cy'ibyo guhishurwa kwa Yesu Kristo uwo wese azokongera ku ijambo canke gukura ku ijambo rimwe umugabane w'uzokugwa ko muri cya gitabo cy'ubugingo wewe mana turazi kandi turabona ukungene tudendebukiwe tuzi yuko tugendera hejuru y'inyuzi zidakomeye z'ubuzima bupfa tukaba tutazi igihe ki tuzohamagarirwa ko kugenda kwishura iyo hejuru dufashe ewe mwami dushire iruhande buri kintu mu mutima wacu mu byumviro byacu kandi turabe gusa ku ijambo ryawe iri joro kandi rwitegewe uzoze no kurisigura kubwimvo zigororotse bituronse ese mwemu wawe yo tumanukira kandi agasiga ijambo amavuta mu mitima yacu turonke kuva ngaha iri joro ry'uyu munsi turi abantu beza gusumba uko turi ubu duhabwe kumenya Yesu Kristo byimbitse gusumba bituronse mwami kugira ngo dutahure igihe tubayemwo ni integuro y'Imana kubw'abantu biwe muri iki gihe gihambaye ngirakamaro kandi cy'umwiza tubaye mu bu mana dushiremwe amavuta si uvuga gusa ariko n'uwumviriza twese hamwe turi mitima yacu ihindagashitse imbere y'ijambo ryawe kuko gutinya Uhoraho ari ryo tanguriro ry'ubwenge turonse ibi bintu data kuko tubisabye mu izina rya Yesu amen. Nifuza guha umutwe ya majambo makeya nari ngiye kuvuga ngaha n'ivyanditswe bimwe nari nifuje guca nk'inkurikiza mwama bigombye kuri ubu butumwa bwo gukenguruka kubitaboneka kuvyerekeye ubumwe butaboneka bw'umugeni wa Kristo ubumwe butaboneka bw'umugeni wa Kristo ntivyumvikana nk'ubutumwa bwo gukenguruka naho icanditswe cyose tubikenguruka byose ndashima Imana kuba mbayeho muri iki gihe cyo guheraheza urukurikirane rwa Kaiseki yise sinzi iyo nza kugira icyo mvuga imbere y'uko isi ishigwaho kandi Imana ikaba yanyeretse integuro yose ikambarira itinda ndashaka yuko uvuga ubutumwa none rero ni ikihe gihe wifuza cyo kujya ku isi kuvuga ubutumwa nari kuba natwe iki gihe kuko niyumvira yuko icyari gihe gihebuje atankeka nari kuba nakunze kuba ndi ngaha mu gihe cyo kugendera isi kuyiwe ariko naho biri uko niyumvira yuko ubunyene ari gihe gihambaye kurusha ibindi kuko ari gihe aza gutwara abantu yacunguye hegereje izukaho abacunguwe bose bazogaragara mbega akajyo gahebuje dufise ko kuvugana n'abantu bariko barapfa igihe gihambaye turabinezererewe kandi tuzi yuko ibya kahise biriko birahera kahise kisi kagiye guhera vuba hanyuma tuzokwinjire mu gihe gishasha mu nganji y'imyaka igihumbi hambaye ivyo nkuwizera nizera inganji y'imyaka igihumbi inganji y'imyaka igihumbi yo kuganza hamwe na Kristo imyaka igihumbi ku Yesu kugaruka k'umwami Yesu mu mubiri kugira ngo atware abantu b'umubiri bambaye ubwiza bw'amaraso yiwe yogejwe. Paulo nga haratanga karorero mu canditswe cacu kubijanye n'ivyagezwe n'ubuntu kandi abigereranya n'ukurongora n'ukwahukana. Iki gice ni gake cane gishikwako kuko ubiravye bijanye ugereranije n'ukurongora no kwahukana ariko vyongeye bivuga igice c'ukurongora no kwahukana kinini yakurushiriza kubijanye n'ingene agerageza gushira ku rutonda twebwe nk'ishengero tutaba tugishobora kwabirana n'izi na Kristo icarimwe kandi ngo tube twemewe kandi vyemewe n'amategeko nk'uko umugore adashobora kubana n'umugabo mu gihe afise umugabo akereho kandi mvize byiyumviro byanje bwite kuri ibyo nda kandi nizera yuko ibyo bibiri ivuga ari ukuri. Rero ariko nizera byongeye ku byo nizera yuko bihishura rimwe mu mabanga ambaye ubuvugishwa kandi nezigiye yuko umwami aja kudufashira ijoro muge dutanga ibi bintu ku bantu bacu barindire mu gihugu cyose byavuzwe igihe kimwe nariko ndasoma igihe nariko nandika ibijanye n'ibi sinashobora kwibuka neza na neza igitabo birimwo ariko ndazi ntakekeranya yuko ibi ari ukuri yuko kimwe mu bitabo nasomye ku mushinga Nahe Mood Dwight Mood i Chicago turafise ishengero rinini ya ryumvirizi Chicago nahiri joro yuko umushinga Nahe Mood amaze gusoma Baroma we yiruse mu ibarabara maze umuntu wa mbere yahuye nawe yamubwiye ati urazi umuntu maze uwo muntu arishura ati ubuntu buhe umushinga nawe mudavuga ati ubuntu bw'Imana. Rero byaramunezereje cyane gose abonye iby'ingene ubuntu bwadutandukanije n'ibyagezwe n'ingene icy'ubuntu bwamaze. Rero ubu ikintu cyari cyo cyose nshaka gukora namye mbwira abantu igihe nzojabuka kujya ku rundi ruhande nifuza ko nuhagarara nkaririmba ubuntu butangaje mbega ijwi riryoshe rya kijijo ubutindi umutindi nkanje ubuntu ubuntu bw'agaciro kumenya ubuntu burenze kuko twakijwe ku bw'ubuntu si ku byo dushobora gukora ibyo dushobora ibyo twokora byose ntibitugaruka ku buntu nibwo bwadukijije ubuntu nibwo bwabakijije ku bwo kwizera. Shobora kongera ibi kurujya mugore ubuntu no kumuha ikibanza muri Bibiliya byongeye nk'uwitwa umupfasoni yatoye mwigeme ubuntu ngiye kuvuga ko murabizi Bibiliya ivuga yavuze de mu mupfasoni yatoranijwe ibyo namba muri aba neza yatoranijwe biva ku ijambo umupfasoni yatoranijwe umupfasoni umwe mu bandi bapfasoni bose yaratoranijwe nka ya nkumi yategerezwa kubyara umubiri w'Imana ku isi yari umugore yatoranijwe Imana yahisemo Mariya hanyuma kandi Imana yahisemo umwigeme yatoranijwe ari we mugeni wayo yatoranijwe. Ndizera ko turi bamwe muri we muri rino joro mu isi yose mu gihugu cyose nako. Ikigereranyo hano cerekana isano hagati y'umugeni na Kristo mwigeme yatoranijwe n'ingene yategerezwa kuzanwa kuri we aho yovuye no kungene yuzanyo kuri w'ishengero hano mu kigereranyo dufise imbere yacu. Igereranywa n'umugore ari umugore ni ikigereranyo c'ishengero kuko ishengero rifatwa nk'umugeni umugeni n'umugeni w'umwami Yesu umwami w'Imana. Buri gihe namba muza kubibona nitegereze uko ameze hamwe n'ukwitwara kw'abagore hanyuma zobona ishengero riri ubu ibi bimwe muri aya majambo ashobora kuba mashasha kuri mwebwe ariko ashimangira ubutumwa nahawe n'Uhoraho ngerageza gushikiriza abantu murabona nitegereze ikintu cyose mu buryo busanzwe uko bimeze mu buryo busanzwe hanyuma ucitegereze gifatana neza n'ibya mpemu navyo rero namba wobo nyifato z'abagore muri mwisi yino munsi witegereze inyifato zishengera ku isi no munsi Niwitegereze gusa, nimwitegereze gusa neza ubu hariho kandi ingeso z'umugeni wa mpemu ishengero murabona nimunyitegereze naryo kuko iryo ryitwa irisanzwe rivuga ko ariri umugeni. Rero reka mbwire ubugira kandi ishengero ryanje ntimwiyumvire nabi ubu ndiko ndabwira bose bari mu gihugu cyose ku ibibanza uko bo umugeni yatoranijwe nuko namba hari abakozi b'Imana hano batavyemera yemwe muhumure akanya gatoya murabona nimwitegereze nimwumvirize gusa nimwitegereze ingeso igihe mubona abagore batakaza ubuntu bwabo bakora gusa ikintu cyose bashaka gukora ishengero rikorera kuri ico kintu nyene mwitegereze ariko murabi igihe umugeni wa mpemu igihe atanguye kugira umuvyuri igihe atanguye gusubira ku murongo maze akisubiza kwija Mboni mwitegereze rero ubugira kandi murabona ukuntu ibyanizwe muri ico gihe hazoba ubutumwa buzokwiragira hose kugira ngo bufate uyo mugeni bufate uyo mugeni watoranijwe kuko nk'isi Satani umuhemu yazimije umugeni wa mbere agakora icaha ku mana mu kwizera n'abijambo ryayo Rero ubu uno munsi uko tubona ishengero risanzwe mu butumwa bwanyu bwiza bw'ubunyabwenge ijya kure cyane y'ijambo mu butumwa bwiza bw'umubano mwiza tubona yuko abagore b'isi mu mabarabara banywanyi bayo bijana muri urugo rugero rumwe nishobora kubabwira Bata irupaso ni gose abantu bararutaye murabona kandi uko niko ishengero rigira kandi murashobora kuribona rigenda ritumbereye mu nama muza amashengero neza na neza nk'ikintu cyose ku isi kandi muri Roma uko rishobora kose rirashobora kugenda murabona kuko byaravugishijwe kandi ngaho ariri uko ni nyifato yaryo Ariko rero musubire murabishengero rya mpemu ukuntu urya mugu w'abantu uba hamagawe ngo basohoke abaturanije muri ubu muri uyu muvyuro muri martere tere byabaye kujya nyene mu mahinduka byabaye kujya nyene mu gihe cya John Wesley byabaye kujya nyene igihe Pentecote yatangura ubwa mbere basubije abo bagore mu murongo w'ijambo hanyuma rero bajya kure nguyo arasubira inyuma mu mwijima ariko rero mu gihe abantu biteguye gusubira ku murongo hari ubutumwa buza kandi nabo bashikirwa ku murongo nabwo ruteri yari intumwa y'umunsi umwe gutsindanishirizwa n'ishengero ryashizwe ku murongo hamwe nako bamwe murayibo abasigaye muri bo barabandanije Wesley yazanye n'ukwiyezwa ishengero ryashizwe mu ngoro nako Pentecote yazanywe no gusubiza ingabire ishengero ryashizwe ku murongo naryo abatoranijwe bico gihe hanyuma rirayakira ryasubiye inyuma mu madini hanyuma ryajyanye n'ayandi yose jana ku murongo ubu ariko mwitegereze igihe abantu batanguye kuja ku murongo w'ijambo ubutuma bushasha buca buza buvuye mu ijambo ry'Imana butumbereye abantu kandi bafashe ubwo butumwa baja ku murongo Igihe cyose ni mu mana gusa dufise ibyo turafise imiryango umuryango wose uri ngaha urabimenyereye igihe kimwe ikintu cyose kizogenda neza kuri mwebwe imyaka myinshi hanyuma giturumuka muzogira ubuzima ku buryo nk'uko tubivuga kenshi ngaha mu bumanuko imvura iguye irasuka hanyuma ikintu cyose kigenda nabi Muriko muraca mu bihe by'ijoro hanyuma akabaga agacu hanyuma ijoro byose bigenda mu rukurikirane Umuhanuzi Pawulo ngavuga yuko umugore adashobora gusubira kurongorwa gushika umugabo wiwe apfuye. Ntashobora kurongorwa mu gihe cyose umugabo wiwe wa mbere akiri muzima. We uko vyoba kose habe namba ategerezwa kuguma wenyene igihe cyose umugabo wiwe wa mbere akiri muzima. Kandi namba ashobora gukora icyaha nk'icyo ategerezwa kwitwa umusambanyi kazi. Ndiko ndavuga ibyo mu birobo kubigereranya ni vyampemu. Namba uyu mugore azokora icyaha nk'icyo rero ashigwako ikimenyetso umusambanyi kazi. Namba yabanye n'abagabo babiri bakiri bazima igihe kimwe. Kubw'ibyo we yatakaje kubwo gukora kino kintu uburenganzira ku Mana no mu ijoro kubwo kubwira icyo kintu. Vy'ukuri yarabitakaje we yatawe kure cyane na gahunda y'Imana. Twisunze ibyanditswe mpejeje gusoma ubunyene. Nuko niko bimeze no ku ishengero rigerageje kuvanga za nemera n'amadini hamwe n'ijambo ry'Imana. Ntirishobora kurongorwa n'amadini no kuba umugeni wa Kristo icyarimwe. Ritegerezwa kuba ryarapfiriye umwe cyangwa uwundi. Niko icyagezwe kivuga nga hari ayandi mategeko menshi cyane mu ijambo ry'Imana. Kandi iryo ni itegeko ryiwe. Pawulo avuga cya kintu nyine nga ntirishobora kurongorwa n'ishengero ry'ukwizera ku isi ngo riheze riba umugeni wa Kristo, kuko rimwe rirahakana irindi. Rero mwibuke muvuga muti ni byiza turizera iri ariko ntitwizera rereye. Ya namba warongowe na Kristo, Kristo ni jambo ry'Imana. Muti Uwera Yohani gice cya mbere avuga ati, mbere na mbere jambo yariho, nawe jambo yari kumwe n'Imana, nawe jambo yari Imana. Kandi uwo jambo yambaye umubiri abana natwe. Kristo yari jambo rizima. Igihe cyose yari jambo aracyari jambo. Igihe cyose azokwama ari jambo, gusa yari ukugaragazwa kw'ibyiyumviro by'Imana, kuko yari umwana w'Imana. N'umwana wese ni ibyiyumviro byatse. Kandi gusa ukuntu we wari mu maraya so mu mubiri wa so igihe yari umusore mutoya wari muri we, naho bimeze uko ntiyari gushobora kugiriranira imigenderanire nawe we, kuko ntiyarazi ukuzi, ntiyari akuzi. Ariko rero biciye mu nda y'ubuvyeyi ya mama wawe wavutse mu isi mbere hanyuma ufata ishusho ya so, niho yashobora kugira imigenderanire nawe we. Ni nako mwari muri abahungu n'abakobwa b'Imana mbere yuko mbere habaho ukwezi inyenyeri cyangwa agace gatoya molekile. Mwari abahungu n'abakobwa b'Imana kuko mwebwe gusa ni ukugaragara mu mibiri y'ibyiyumviro byari ku Mana ku itanguriro, kuko hari ubugingo budashiramwe gusa kandi ubwo bwari wewe aho kera. Ntuzi ikintu cyari icyo cyose kijyanye n'ibyo canke. Ntuzi igihe wari muri sovyi ku isi ariko waragaragaye naho mu ishusho yiwe. Wagize mu ishusho y'Imana nawe wagaragajwe kubw'icubahiro no gufatanya kw'Imana. Kandi kubw'ibyo neza nk'uko akaremangingo kawe ko tegerejwe kuba kari muri so imbere yo kuvuka kwawe gusanzwe, akaremangingo kawe kamuhe mu kotegerejwe kuba mu Mana. Kubera muri icivugo kiranga ivyiyumviro vyiwe imbere y'ukuremwa kw'isi, nivyo nta kundi kuntu vyogenda. Nivyo ubu rero muni murabe hanyuma ubwo buzima bukaba muri mwe wewe, ubuzima bw'Imana bukaba muri we kuvisikiremwa. Ubu rero nimushobora kuvanga inyigisho z'amadini hamwe n'ijambo, kubera ko bitandukanye cyane kimwe n'ikindi. Ibyo nivyo neza na neza Satani yashatse gukoresha hamwe n'icyifatikizo ciwe cy'ubwenge kuri Eva. Yavuze ati yaremeye ko Imana yabivuze, ariko yavuze ati haba n'intete ntimuzopfa, kandi baravyizeye. Kandi ibyo nivyo inyigisho z'amadini zakoze muri rino joro. Amadini yakuye abantu ku ijambo ry'Imana. Yesu ntiyavuze ati igihe yazamwe n'imigenzo yanyu mwatituje ijambo ry'Imana kuba, kandi kubw'inyigisho zacu twaritandukanije no gusangira hamwe na mpemu yera, kugira ngo dusige ijambo ry'Imana ryagenewe gutangwa kurunganwe gobo. Twaratandukanije abantu cyane kubw'amadini ku buryo badashobora kugira amahirwe yo kubibona. rero imana yo urunganwe gose yarongeye mu gitabo cyayo igice gishasha byose birajanye nkuko umubiri wanje wubatswe nabwiwe ko watanguriye ku giti cy'ubugingo ariko byose ntibyari giti cy'umugongo kuri ibyo hariyo hangeye ko hariyo ngiye kwimbavu amahaha hanyuma iganza amaboko n'amaguru n'ibindi byaje guhinduka by'umuntu ndi ni uko rero imana yagaragaye mu itanguriro hanyuma yagaragaye nka Yehova imana data hanyuma yagaragaye nk'imana mwana muri Yesu Kristo ubu igaragara nk'imana mpwemuyera imana yayindi gihe cyose mu buryo butatu bwerekana imana yayindi nyene ubu turabona muri bibiliya ko urunganwe gose imana yagabanije ijambo ryayo kuva ku ntango nk'uko iterambere ryaje nk'ikintu imana yaremye ubwa mbere na mbere cyari reka tuvuge ko yatanguye kurema ubuzima bw'ibite gwa hanyuma irema ubuzima bw'ibikoko hanyuma irema ubuzima bw'umuntu hanyuma ubwoko bw'iterambere riguma rija hejuru rero niko byagenze mu mana no kwishengera ujyayo gutsindanishirizwa kwa Luteri we ibyo ugukwegera umugeni wayo hanze ubu rikirarema umugeni wayo gutsindanishirizwa kwa Luteri kwezwa kwa Wesley n'ibindi murabona we ugutera imbere kwa mpwemu kuguma gutangwa birushirije kubera umubiri uriko urubakwa uhereye ku mutwe ari wa Kristo umubiri wa Kristo rero we nk'umugore namba yubatswe na Kristo ntashobora kuba yubatse n'ishengero dini mu gihe kimwe kuko ufatanye naryo ntashobora kubana n'abagabo babiri mu gihe kimwe ni igihushane kimwe ku kindi kimwe cyarungitswe n'Imana ikindi cyakozwe n'umuntu no rero nibihushane yavuze ati reka ijambo rya buri muntu ribi kinyoma ryanje ribo kuri imana nibyo yavuze nkuko bitandukanye nkuko ubwirizwa ritandukanye n'ubuntu nkuko Paul abivuga hano kimwe nitegerezwa kuba cyapfuye kugira aronki kindi kandi yagerageza kubivanga azokwitwa niyagerageza kubivanga azokwitwa umusambanyi kazi yo mu byiyumvire New York Arizona hakujya igihe ku muvyiyumvire imana yavuze ati niyagerageza kuronka abagabo babiri mu gihe kimwe azokwitwa umusambanyi kazi ni uyuhe musambanyi ashobora kuja mu ijuru mbega imana yorongora umusambanyi kazi ntibishoboka yaradusabye webwe yuko tubikora azokwitwa umusambanyi rero abana biwe nambari umusambanyi abana biwe ni ibivyagwa mu byerekeye iki si ukwishengero ariko kwijambo ni iki vyagwa mbega isanamu tubona hano mu byahishuriwe Yohani igice cya gatatu gishengero gira Odikia mu minsi ya nyuma mbega umugutemewe mbega uruvange rw'amadini birakazuyazi bigeze bigenza uko bashaka kandi bakita abakristo kandi banki ijambo ry'Imana bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bagahakana ubushobozi bwako nk'uko umuhanuzi yabivuze kuri bo ubukwe niwo mugenzo wa kera cyane ku isi no mu itongo rya Eden naho ubukwe bwatanguriye ubwa mbere niho bwashingwa umugore yahawe kameremere kana kadategezwa gucafuza umugore arizegwa kubw'ivyo nta kiremwa na kimwe kiri ku isi kimeze nk'umugore nta mwakazi nimwe nta gikoko c'ikigore c'ubwoko bwari bwo bwose bubaho cahawe ako kameremere umugore yisangije umugore ntiyarimwo no mu itanguriro ry'ukuremwa kuko imana yarizi yuko azotsitara ibindi bigore byose ntibyashobora gusambana ni we wenyine yashobora gusambana iyaba yari yararemwe nk'ikiremwa cy'inkomoko byari kuba binyuranye n'ubwenge buhambaye bw'Imana murabona yabaye icaremwe gikomoka ku mugabo ariko kubera yuko yashizwe kuri urwo ruhande nawe yararonse ku Mana igikorwa cera kivuye ku Mana cerekeye ugucungurwa muri we ari kameremere adategerezwa guhumanya abihumanije azoba ahumanye ubuzima bwiwe bwose naho yoba barigwa inshuro zingahe nashobora gutsindanishirizwa ndaja kubishimangira ko mukanya naronse cyanditswe kuri ibyo mukanya ashobora kuba kubabarigwa kubona yarahumanye ariko ntashobora gutsindanishirizwa muri ubu buzima wizo mwama ko mwitegereze rero nibyo yahawe azoshobora kubabarigwa ariko ntazotsindanishirizwa yahawe umubiri wiwe n'ingabire yera yahawe n'Imana nta mbwakazi nta nyoni nta kindi gikoko nta kindi kiremwa kimeze uko oya niwe wenyine kubw'ibyo igituma ari iby'agaciro kanini ni kubera yuko ari wate gerezwa kuzana ubuzima ku isi mubiri wiwe naho ubuzima mutegurirwa niyo mpamvu rero yahawe kwizera guhambaye kwizegwa guhambaye rero ngaho ahantu mushobora kudahuriza ko benshi muri mwebwe abanyateolojia ibyo nibyo byanduje ikiremwa muntu cyose ubwo busamanye bwakozwe ku itangurero aho ubuzima mutegurirwa ubuzima butegurirwa haranduye yabyaye amahasa Gahini na Abeli igikorwa kimwe abana babiri ni murabe ibyanditswe murabona ubu twabonye ko umubiri wiwe ari ahategurirwa ubuzima kandi kubw'ibyo ni ukwizerwa guhambaye kutanduza ibyo rero ndiko mvugo bunzanye ibimo gushushanya kugira ndabereke aho ishengero rihagaze sindiko mvuga kuri mwebwe gore icari cyo cyose muri ibyo biri hagati ya mwebwe n'Imana canke mwebwe abagabo ariko ndiko ndavuga ku ishengero na Kristo rero ibi yahawe byamuhaye kuzana ubuzima bwo Imana yonyine ishobora gutanga umugabo we yategerezwa kuba ugendana urubuto ariko Imana itegezwa gutanga ubuzima ivyo nivyo bitegerezwa kuza ubuzima bwose butegerezwa kuza buva ku Mana ubuzima bwari bwo bwose butegerezwa kuva ku Mana bwarononekaye kandi cyane cyo kigize ariko ubuzima butegerezwa kuva ku Mana niyo soko y'ubuzima rero nishaka kuvuga ibintu bitatu ngaha atoshobora guhunga rero ndiko ndavuga gumiza ishengero mu cyumviro mu gihe ndiko ndavuga ibi ku bagore basanzwe nk'uko Paul ari ngaha mu Baromi igice cyendwe afise ingeso nziza yo kwizegwa yahawe n'umwami wiwe ingeso nziza yinaka nta kindi kintu kiyifise atari umugore nibyo ivyo byamufashije n'Imana ategereza gutanduza ukwizera kwiwe namba yihenza gatori kintu kibi ategeza kucihana ku mugabo wiwe imbere yuko amwakira hanyuma akitunganya nico kimwe n'ishengero ryagiranye amasezerano n'amategeko itegeza kuza imbere ya Kristo imbere ubukwe bwa kabiri ategerezwa kwihana ivyo namba tabikoze kandi akaba abana n'umugabo w'imyaka 10 hanyuma akavyihana afise ububasha bwo kumwirukana hanyuma akarongora uwundi mugore ivyo ni ivyanizwe ubusambanyi ni ubuzima bwanduye Yosefu ntugire ubwoba fata Maria umugore wawe kubera ko ikimurimwo ari camuhemu yera yariko yiyumvira kumuheba mwibanga murabona inyuma yuko yari yaraganye nawe igihe uraganye nawe kuvyerekeye Imana uba warongoranye nawe mwitegereze ubu afise ingeso nziza zidasanzwe yahawe n'Imana Imana yamuhaye izo ngeso nziza nkuko vyari mu murima wa Edeni arashobora kuvuga ati yego canke oya afise ingeso nziza z'umugore yahawe adategerezwa kwica ubwo buringanire ndiko ndavuga hano ni ingene yigenza uko inyifato yiwe ari impamba y'abagabo kutareka umugabo wari we wese raba kuri aya mateleviziyo hanyuma witegereza abo bakinnyi b'amareresi basomana bahoberana kandi baterurana kandi bazungurukana hirya no hino n'abagore n'abo bagore umugore akora ibyo n'ufise ingeso mbi ashobora kuba afise ingeso nziza naho biruko ariko murabona mu mutima w'igihe izo imbuto mpuzabitsina ziri ku minwa umugabo asomye umugore mu by'ukuri aba asa n'uwagize ubusamba bitandukanye imbuto mpuzabitsina ziri ku minwa y'umugore hamwe n'iy'umugabo yoshoboye kumusoma ku kiganza ntibyovanye imbuto mpuzabitsina ariko imbuto mpuzabitsina ziri mu muminwa hanyuma ubonye ubu buyobe muri Hollywood no munsi hamwe n'uko guterurana no gukundana n'abagore hirya no hino n'ibindi kandi abigeme bato bato bakaguma bitegereza ibyo byose nta nkeka imigenzo yacu irabona hanyuma igasaza ikaba umwanda murabona kubera bishizwe imbere y'abana ibyo nibyo bitegerezwa kuba gutyo mu gihe cy'iherezo rero gumiza ishengero mu vyiyumviro ariko arasomana kandi ateruranwa kandi yivanga hirya nino muri ibyo byose kiretse ijambo aha inkingi shetani hamwe n'amashure hamwe n'ubushakashatsi n'ibindi mu gihe ubushakashatsi byigwa ibindi byose bigwanya rwose imana uburyo bwose bw'iterambere dufise ubu ni atankiye antikristo uburyo bw'inyigisho ni antikristo iterambere ni antikristo bigwanya imana muravuga muti kugwanya iterambere imana izogira iguteza imbere umunsi umwe hatazoba ugupfa gufatanye nayo uku gutera imbere kubu kuva kuri satani ndabikwereka ni byabari ubugombe bw'imana rijoro muri bibiliya ibi bintu byose ni bya satani iterambere rishasha ryacu rizoba ridafise ikintu na kimwe muri ibi ubugore bwiwe ni ubwera si gitangaje yuko abagabo bakora imbere y'abagore nk'uko bakora ni ukubera yuko abagore nabo ne bakora uko nyene imbere y'abagabo we arasohoka ubwiwe ngaha hanze yambaye ikabutura n'impuzo zifata n'impuzo z'abagabo hamwe n'ibindi mwibarabara yizungagiza niho yovuga iki arashobora kuba atunganye cyane uko ashobora imbere y'umugabo we ariko mu maso y'Imana ni umusambanyi kazi urabu wese umugore akamwipfuza bamaze gusambana nawe mu mutima wiwe kandi ariyanika ngo abico kandi n'iki shengero ryakoze neza na neza hamwe n'isi iweze ibivyara mugene w'ingeso nziza zejejwe ubupfasoni bwejejwe hanyuma ubuvyeyi bwejeje gutera iteka umugabo wiwe gusaraba uyu munsi mu bisagara bimwe bisagara byinshi barafise mbere iminsi mikuru minini ya muco biyita ishirahamwe ry'abanywanyi bishengene naho nyene bashyira inkofero zabo hasi hanyuma bose bakaboregwa inzoga umwe wese agatera uwo urufunguruzo buri mugore akagenda agatora urufunguruzo mu nkofero y'inaka ku bw'ubwo mugabo bazobana mu mpera y'iyenga iminsi mikuru yose nk'iy'amajambo yo mfise ni menshi kuvuga ngaha sangwa nk'uko umwami abigomba nta mwanya mfise kwinjira muri ivyo umwanda nk'uwo n'ishengero nyene rimeze nabi nk'ivyo rigira ubusambanyi nk'iki cyari cyo cyose kandi ryategereza kutivanga n'ivyo bene yotegereje kuva kuguma ku ijambo inyubako ni nziza amavuriro ni meza n'ibi bintu bindi ni byiza porogaramu z'inyigisho ni nziza dutegerezwa kuba ngaha dutegerezwa gusoma kwandika ibyo ni bimwe mu bintu bigize ubuzima bw'ubutunzi akarorero ntitwari twotegereje kwambara impunzu iyo ari yo yose mu ntango nzokwigisha kuri iyo hanyuma muri iyi ndwi uhoraho ntiyabigomba ariko dutegerezwa kwambara impunzu kubera ko imana yaduhaye impunzu ariko mu ntango ngo nazo twari dukeneye twari dukingiwe n'igihuzu ubu apfukiriwe n'icyaha ciwe kandi ntazi yuko akora icyaha murabona nk'uko yari kijya gihe ubu yasizwe nk'igipfuniko n'umwami n'umugwanizi kandi yari yarashizwe ko igipfuniko n'imana iryo niryo tandukaniro ry'ibyo ubu tubona yuko yahawe icyizere cera icyo adashobora kuvana n'ubu ringanire akore atsimbataza ingeso arere abana biwe agire ukubaha umugabo wiwe muri ino minsi bahiga agaciro kanini karenze kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose ku isi mwotegerejwe kwicara mu biro byanje murabe abagabo baza n'abagore babo aho bagerageza gushyira ikintu cyose ku murongo hamwe n'imana byongeye bihana ku bagabo bose babanye n'ikindi cyose kuvaho bubakaniye yo muravuga muti yo oya abo ni abapentekote abandi bobo ntibaza ku bw'ibyo ndiko ndavuga kubwico ingene cyo takaza iyo utanguye kwivanga hamwe n'isi shengero n'inyambaro igezweho n'ibintu dufise ntitukiri kandi nkuko Pentecote nyayo yari iri kure nkuko umunsi uri kure y'ijoro twara nyereye ahantu hanaka twinjira mu mucafu munaka n'umwiza ahantu hanaka no gutakara mbega ukwizera kwera mbega inshingano y'umugore ubu rero nimurabe igituma ari kigereranyo c'ishengero bafise ishengero rimwe inshingano imwe nk'uko umugore afise inyigi inshingano ya yubashwe kuri nyina wiwe ingeso nziza ku mugabo wiwe ishengero rirafise inshingano zitunganye ku gusenga no kwijambo hamwe no kuri Kristo nk'umugore ko umugore ameze kandi nk'uko umugore ava na nundi mugabo iyo ishengero ritandukanye n'ibintu by'imigenzo hamwe n'integuro z'inyubako y'amashuri n'ibindi ntacyo ndabagwanya ko bose bari mu kuri bakorera intumbero yayo ariko Yesu ntiyigeze avuga ati nimugende mwubake amashuri yavuze ati nimwigishe ijambo aho niho bafise babifatiye mimenenegwe si ugushinga amashirahamwe amavuriro n'ibindi ibyo ni byiza ariko uwo si umurimo w'ishengero umurimo wabo ni kwigisha ubutumwa bwiza ariko twakoze ikindi kintu icyo ari cyo cyose kiretse icyo kandi twaramaze kubikora nk'uko Satani yabikoze kandi tubivanga n'ubutumwa kanaka hamwe n'ikindi kintu gushikaho bigira umurundo w'ibintu atakamaro bifise isi yose itegerezwaho isi geze narasomye mu kinyamakuru Readers Digest na gihe kinini geze aho abakobwa b'imiyabaga bamaze kuba mu gihe cyo gucimbyaro kandi n'abagabo uguhinduka k'ubuzima hagati y'imyaka 20 na 25 bari mu myaka yabo y'ubuyabaga ukonona kuki kubwo bushakashatsi bw'ubwenge bw'imfungurwa n'ibindi bintu bipfuye bivuye mu bintu bisanzwe twotegerejwe gushira mu mibiri yacu ntacyo tururetse umugu wononekaye uri umviro ubukuni kwishengero rinyinyajyo riri muri ubwo buryo nyene ni kigereranyo afise ingeso nziza nyene kubwa muhemu yera zatanzwe kuriwe kugira ngo azigame muhemu n'ijambo kandi ntakora ubusambanyi n'ikintu icyo ari cyo cyose cy'isi cyangwa ikintu kintu gumamure abatunganye ku ijambo nk'uko umugore aguma ari umwizigirwa ku mugabo wiwe ni ubwizigirwa butunganye kukuba ijambo ry'umwami we kuruta nemera yose yokozwe n'umuntu ubwenge idini aho ryobarire ishengero ryahawe uko kwizera nibavuga bati ye mwishengero ryacu sinitaye uko ishengero ryawe ryizera namba bitandukanye n'ijambo ry'Imana itandukanye navyo bibiri ivuga iti Yesu Kristo ko yararejo n'uyu munsi niko azokwama ibihe bidashira Mariko 16 aravuga ati ibimenyetso bizoboneka kubizera namba ishengero ryigishije bitandukanye n'ivyo nimuvyemere bigume kuvugwa ubwavuka bwa kabiri mu ijambo ry'Imana nimugende mahanga yose mubabwire ubutumwa bwiza ibya mwe byose uko niko byatugereza kugenda ibi bimenyetso bizoboneka kubizera ku isi yose no gucare mwe cyose kizo kwizera raba uko twagiye kure yacu by'ukuri ariko arabijejwe ariko ubu rero itegerezeho rudi yatwaye ingeso nziza z'abagore bacu nice ngaha ndaba umugore mukundwa akuze mushiki wacu Spider benshi mu bagore bari ngaha n'inyuma mushiki wacu mo ari ngaha n'abagore bakuze gusumba bibuka imyaka mike yeze namba banyina canke na bo barasohotse mu mabarabara nk'uko bamwe muri abo bagore batembera muri iki gihe abanywanyi b'amashengero bari kuba baravye nk'uwataye mutwe yibagiye kwambara ijipo yemwe namba kwa ruguta umutwe ico gihe nuno munsi niko biri yemwe murabe isi yose yemeza ko ari guta umutwe murabe abicanye n'ibintu biriko birabo abo mwisi murabona uguta umutwe ikintu cyose kije gushitsa ibyashyuriwe Yohana dushobora kubishika ko ari iriyinga aho ibyo bintu bishira bitari ibisanzwe ibyo ni ibintu vya muhemu bituma abantu bavuza induru kugira ngo bitandara n'imisozi n'ibindi bintu biku bibagwe ko ubusazi bukwiye bwuzuye isi sigiye kwinjiramwo vuba gusa n'uburi hari yobo ye murabona amakanda yabwo biriko biraza byamaze gushika mu ibarabara no gushika ku ntebe z'amashengero ubusaze bwuzuye bakora ibintu atawo kwiyumvira gukorera kandi umuntu ateye imbere raba ibyo Hollywood yakoze ku bagore raba uko bimeze yari ivye ingeso nziza zubashwe z'umugore koshobora kubandanya undi mwanya muremure murabona ibi byose yarabitaye yakoze gute kuko hari igikoresho cy'uburiganya cyitwa ishengero nk'uko byari bimeze mu itongo rya Eden umuntu w'uburiganya mu Rwanizi yinjiye mu ishengero nk'uko yabikoze mu itongo rya Eden maze ari muhenderamwo yarahenzwe mugore yumvira ntashaka kuba mubi Eva ntiyashaka kuba mubi ntibyari ku bushake ariko ibire yavuze muri Timoteo wa kabiri Timoteo wa mbere gatatu yarahenzwe kandi guhendwa si igihe ubikora ubishaka ni igihe uhendwa mu kubikora kandi nibyo bishika neza na neza iki gihe yarahenzwe n'imbonesha kure n'ibinyamakuru n'aba bantu abaye ibi bintu byiza byose bigenda hanze mu ibarabara abakobwa bagezweho baraba ibinyamakuru kandi baraba amafoto baraba kwibarabara babona impuzu mu maduka ukungene satani kiba gikoresho gikomeye cy'ikuzimu yaje hagati mu bantu kandi yabahendeye muri ibi bintu kandi mugore yumvira ko ameze neza cyane kandi yarapfuye kuri kandi nta byazi ari kure y'Imana muraba ukuntu yataye ibi byose n'ukuntu byari byo buriganya uno munsi ndashaka ko muraba Yesu yabivuze ko kandi namba mwoshaka kubisoma Yesu yavuze ko iki kintu cyoshitse muri mwari mubizi mu masaha yiwe ya nyuma neza imbere y'ukubambwa kwiwe nimuze tubisome wera ruka igice cya 23 kandi byakanya gato ya gusa nk'ishure ryo kuwiyinga dutangure ku murongo wa 27 nibaza ko nabyanditse ngahe Yesu agiye kuri Karuvariyo mwumvirize mu genda bisoma ni byiza cyane wera ruka 23:20 nibaza niho tubibona ibyandiko byanyu ni uko bivuga ego ingiti shengero ry'abantu byinshi riramukurikira ririmo n'abagore bishishitira bamuborogera ariko Yesu arakebuka ati yemwe bakobwa b'i Yerusalemu ntimundirire ariko mwiririre n'abana banyu kuko iminsi izoza bazovuga bati hayigwa abagumbashe n'inda zitigeze kubyara n'amabera atigeze konsa niyumvira uno munsi birateye isoni kuri we kugira umwana murabibona niho batazotangura kubaririra imisozi bati ni mutugweko ni mirambi bati ni mudufuke ko bagirira batyo igiti kibisi none icumye kizogirirwa gute avuga umunsi waha abagore bataba bagishaka abana bashaka imbwa canke akayabu canke ikintu nk'ico ariko ntagishaka bana kuki aba ari mutamakazi nyina wa Habad aramutse avyaye umwana murabona ntashaka ibyo nibyo ni ibivugwa biva muri Hollywood ntashaka ko umugore wiwe aba mutamakazi nyina wa Habad kubyivyo umugore umugabo azokwibagisha ari umugabo canke umugore umwe bizo barinde kuvyara abana nta bana bashaka Yesu yabivuze ko none yavuze ki ico gihe bazotangura kuririra ibitandara n'imisozi ngo mutugweko azogira ibyo kuvyara ku rugero kugira ngo ashobore kujya mu birori ntashobora guteshwa umutwe n'umwana amwonsa izomwonona igihe afise imbanyi bizoba biramwonona ntazosa nk'uko yahora asa kandi umugabo wiwe ntaco yitayeho ku buryo amureka akigenza uko ntazomubyarira umwana Yesu yabivuze ko kandi yavuze yuko igihe bazoba abakora ivyo ico gihe niho rero bazoja kurerera ibitandara ngo bibagwe ko nukuza ku mwami bariha amahera menshi y'ubuyabu imbwa zo kwitaho nibyo ategerezwa kwita ku kintu kinaka kuko kuri we ni kamere yahawe n'Imana nditegereza ndahiga ibikoko binini ya idubu ishaje mu mpera z'umwaka iyo yamaze kubonana n'idubu y'ingabo ico gihe iba ifise ibya na byavutse bibari ibyana bimaze gukura nkumbure bipima nk'ibiro 45 canke birenga iravyirukana bikaja kumara shana vyonyene kuko ibigiye kuzovyara ibindi vyana bivuka mu kweze kwa ruhuma idubu ntaco ibiziko bivukira mu dusaho dutoya ingene imana ibituma vyiyugururirwa udusaho dutoya ubwavyo dutoya nkudu sashe dutoya byiciri nzira nyina iba isinziriye cyane nta kintu iba yariye kuva mu gitugutu kandi aha ni ruhuma biraza biro bikayonka gushika hagati mu rusa mu rushana rero iyo ibonye ibyana byayo biba bimaze gukura bipima nk'umbure nk'ibiro 7 cyangwa 11 ya rayonse ingene ironka amata ni ikibazo cy'Imana ibaho ubwayo kandi gatanga amata y'ibyo byana hanyuma rero ibyo ukubonana kwayo n'ingabo ataco gutanze kandi kaba atavyana ifise izoja guhiga iby'umwaka ibyana by'umwaka uheze maze igite wica ikigose kuko ni kamere Imana yayihaye itegezwa kwitwararika ikintu kinaka kandi umugabo umugore atavyari umugabo w'umwana azofata imbwa canke akayabu canke ikintu kinaka ategezwa kugira ikintu yitwararika ni kamere yiwe ariko kuvyarira umugabo w'umwana akamurerera igikorwa cy'Imana ivyo biri kure yiwe rwose yotegerejwe yo bonwa nabi rwose abikoze n'ishyirahamwe yiwe bikundi icyaha y'ubu bwoko bw'abagore bo mu 1965 ni ifoto nziza y'ukuri ishengero rigezweho muri iyi minsi cyangwa ishengero rigezweho umwe muri aba bana ngabo mu byakozwe n'intuma 2:38 abavuza ugwama bavuga n'ijwi rirenga avuga mu ndimi bamwegereye yego murabona yego ntiyifuza uwo ari we wese muri abo ngo avuge ugwama no kurira no gukomendura amen haleluya yemu mwana nk'uyo yo mukuye rimwe gusa mu idini giwe yaba boshoboye kuronka umwe gusa nk'uwo muri imwe muri ayo mashengero yemwe bo mwirukanye byoroje n'ingoga kuki mureke ikintu nk'iki kibandanye rero murabona wewe yibungenzi ndayikintu kinaka kuko aronka abanywanye buri gihe ariko ntipfuza abavuze nduru abavuze ugwamo abavuze imundi ibintu byose nk'ivye ivyaremwe bigoye byo muri byakozwe n'umwaka 2:38 ngici ico yiyumvira kuri bo atankeka byo muteri isoni byo mwononye ishengero aturukamwo ngaha y'ubwenge amashuri nyinyifato uwo mwirukanye mu yindi nama ntiyoshobora kuvyara kuri ivyo ntiyipfuza gutegwa inda n'ijambo kuko ijambo rishobora gusa ubwo bwoko iryavyawe na mpemu w'imana rifise mpemu w'imana muri ryo nta kwifatanya n'idini ry'ubwenge na nemera ku umwimishatsi kwisiga amarangi nta kintu nk'ico muri ivyo byose ntubisanga mu ijambo ry'imana uronka umwana yuzuye muhemu yera imigenzo ya kera yejejwe yabyawe na muhemu w'imana akoma induru aboroga avuze ugwamo ahimbaza imana ivyo biri kure yiwe muri rusange ntakeneye ivyo yo oya mugenzi habe namba akora iki rero kubw'ivyo abyara amahasa yo mu muryango wa Izebeli bisize amarangi bambara amakabutura babita ubuyabo kubwi kivyagwa niyumvira ko ari uko biri murabona nibaza ko bita ubuyabo babita ubuyabo murabona raba kajya kayabo kagendagenda hari akavuga canke ikintu cyarico murabizi yabiriwe canke yarongowe yiyunze n'umugabo wiwe wa mbere Adamu wa mbere ku mugore w'umusambanyi Eva umugore wa mbere wa Adamu avuga ati umusambanyi by'ukuri yari umusambanyi ariko yo avuga yuko Adamu uyu Adamu wa mbere yarapfuye yo by'ukuri yapfuye kera cyane navyawe ubwira kabiri kandi aravuga ati atankeka na shatswe narongwe na Adamu wa kabiri Kristo jambo ni gute nimwitegereze icyo akunda murabe umukunzi wiwe wifuza kubona uwo bakundana ijambo rivuga iki ariko yavuze ati ishengero ryanjye rivuga iki Nero ukundana nande ninde mugabo wawe eh ivyamwa vyiwe birigaragaza icyari cyo neza na neza byerekana icyari cyo miweze yaravyaye ubwa mbere kuri Adam kuko wari ukuvuka kwiyo gusanzwe murabona kandi ntiyigeze areka ibyo ni ukundi si avuga ko yavutse umugira kabiri kuri Kristo ariko umukunzi wiwe mwiweze ni Adam kuko ariko kubera kundi si kandi ikindi kintu itegereza ubwoko bw'abana ariko aravyara ibyo byerekana se wabo wariwe nambari ya Adam wa mbere cyangwa wa kabiri igishengero rivyaye umwana wa Adam wa kabiri akora nk'uko Adam wa kabiri akora nka kujya bakoze ku munsi wa Pentekote abo nibo bana b'ukuri ba Adamu wa kabiri murabona niyo kameremere yabo nk'iyiwe niyabo yego mugenzi abakobwa biwe bisiga amarangi bamumishatsi bambara impuzu z'abagabo amapantalo ibiro yaramuvuze ko yuko atobikora akatimishatsi yiwe n'ibiteye isoni kuri wo uvuga uti ceceka kuri ibyo uko ni ku ijambo rivuga ndiko nderekana neza na neza kamera ibyo nivyo akora abana biwe abana bavyawe nawe bishimikije amashure ubwenge ishure rya bibiri ari inaka niko bavyita ishure rinaka ritegerezwa kuba ryarabayeho haraheze gihe riberagura abantu benshi mu buryo bwo kubundikira abakunzi b'idini nka Gahini umunyedini ibi byarwa ku ijambo nk'uko Gahini yari gusa neza na neza ibi byagwa nk'uko Gahini yari atankeka abakunda idini murabona uko biri Imana ntiyigeze ishinga idini yamigwanyisha irigwanya ijambo ryayo rirayigwanya ariko bo baravyumira ko kubyivyo murabona ibyo bama ivyerekana se wabo wariwe na nyina wabo wariwe neza na neza nka kujya Kaini yari ikivyagwa nibwo bwoko bwo mwana yavyaye kuri Eva bagiye kure ijambo rero murabona ico yavyaye ni gusa neza na neza ico ishengero ryavyaye kino kimwe nyene ndashobora kubereka kubwi ijambo ko kwiga kwiterambere byavuye kwa Kaini ibyo nivyo neza na neza kuko basaba ariko basaba kuba abana b'Imana ariko bavyawe n'idini biga mu ishure ry'idini n'ibindi bindi ibyo nivyo neza na neza ababesha abanyabwenge mana we niko yari inzoka se wabo nivyo abavuga butumwa bababeshi n'abanyabwenge nkuko yari Kaini murabona ni neza na neza cyo kimwe muvuga muti mwene data Branham ivyo n'ukuri Zingurura mu itanguriro kane 16 hamurabe subira inyuma hano mu itanguriro kane 16 gusumwanya muto ya hanyu mucubona ingene vyashitse nuko Kaini ava imbere y'Uhoraho aba mu gihugu c'Inode ku ruhande rwa Edeni aheri burasirazuba maze Kaini abana n'umugore wiwe asaminda avyara Henoki yubaka igisagara acita Henoki acitiranije n'umwana wiwe no kubandanya gushika kuri Tubali kubera batanguye haje abashushanya ibikoresho by'umuziki nebe n'iterambere ryazanywe na Kaini nivyo yubatse bisagara ibikoresho abanyabwenge bavuye kwa Kaini urubyaro rw'inzoka ubu raba ku murongo wa 25 Adamu yongera kubana n'umugore wiwe rero yari yamumenye ubwa mbere hanyuma abyara abana babiri rondera mu bya niswe yavyaye Kaini na Abeli gikogwa kimwe n'abandi babiri muvuga muti barambiye nta gihe kihaciye ko bitari gushoboka gushika turafise urubanza muri Hollywood turafise urubanza Taxon neza ubu imbere ya sentare umugore yavyaye umwana yirabura n'umwana w'umuzungu mu gishingo kimwe bavuze ko udashobora gukora ibyo arashobora kugira imbuto zirondoka zibiri byongeye babifise ubuneza mu bucamanza ndazi ko imbwa zizokora ivyo ibikoko bizokora ivyo kandi hariya umugabo w'umuzungu avuga ati nzofata umwana wanje bwite ariko si uwo wundi hanyuma umugore yaratuye yabonye n'umugabo wiwe muri ico gitondo hanyuma hamwe n'umugabo yirabura kuri uwo muhingamo iyo bishitse umuganga yavuze ati mu kiringo cy'amasaha 24 birashika iyo hari urundi rubuto rurondoka kandi hajya ni byo yakoze kandi nibyo byashitse neza na neza hano Kaini Satani cyo gitondo mu nzoka hama Adam wo muhingamo igihe kandi yaronsa abana babiri rero Adam yongera ko kubana n'umugore wiwe bwa kabiri abyara umuhungu mwibuke nta na hamwe muri Bibiliya havuga ko Kaini yari umwana wa Adam havuga hati yari uwa wa mubi si uwa Adam wa wundi yongera ko kubana no bwa kabiri kandi yongera ko kubana hanyuma abyara umuhungu amwita Seti ati ku bw'Imana inshumbushije ubwo ntigwahara uruvyaro rw'inkomoko inshumbushije urundi ruvyaro mu gishingo cya Adam kuko Kaini yamwishe gutyo Seti nawe arahava abyara umuhungu amwita Enoshi icyo gihe abantu niho batanguye kwambaza izina ry'Uhoraho sikuva ku bisekuruza by'uruvyaro bya Kaini ariko mu bisekuruza bya Seti kubw'ibyo Kaini ni uwa wa mubi ngiyo ya nzoka rero murabe birivuga ku mugaragaro ngaha yuko umugabo wiwe wa mbere ategerezwa kuba yarapfuye si ukwahukana gusa ategerezwa kuba yarapfuye Namaze kwigisha kurongora no kwahukana kandi mwese murabizi byerekeye siwe sivuga rero muri rusange rino shengero nga ariko hose mu gihugu ni byiza rero murabona ibyabaye hajya ku kurongora no kwahukana mu gihe ibyo ibimatanije shashara byoguruwe nibyo byazanye ukuri nyako kwico kino kubijyo kurongorwa na Adamu wa kabiri Kristo ariwe jambo utegerezwa kwitwandukanya biciye mu rupfu kuva ku mugabo wawe wa mbere w'idini kuko nta na rimwe muri ayo rishobora gufata ijambo ryose ry'Imana ehe ni munyereke gusa ahantu iryo riri yo uravuga uti irijya iri ryanje uwo wundi muntu avuga ibyiwe nayo muyashire hamwe namwe murabona mwembi muri mu makosa igihe mwashize ideni musome ibya Ishura Yohana 17 kubw'ibyo murabona tegereza gupfira icyo kintu rero simvuga kubwira ishengero ryo ngaha mvuga hose mu gihugu muri rusange utegereza gupfa ku mugabo wawe wa mbere wunganishijwe na Kristo hanyuma ukaba ukirongowe n'amadini wewe uri umusambanyi wewe uri Laodikia ishengero hose mu gihugu tukurikirana Yesu Kristo rijya jambo kugira ngo ushobore kuba umugeni utegerezwa kurongorwa ubugira kandi n'ijambo ry'Imana ariryo Kristo bwa mbere na mbere jambo yariho kandi uwo jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana kandi jambo yambaye umubiri abana natwe igihe ufashe inyigisho z'amadini y'abantu witwa mu ijambo ry'Imana umusambanyi igihe gusa wewe ukunda umukunzi wa nemera n'idini ukurikira ishengero ry'idini ariryo rihakana ijambo wewe uri umusambanyi niko Bibiliya yavuze Yesu yavuze ati ntushobora gukorera Imana zibiri mu gihe kimwe uzokorera Imana canke Baburo Mamon Mamoni ni isi ukundi isi canke ibintu by'isi ugukunda Imana ni kuri muri we uruvyaro rw'Imana ntirushobora kuba muri we mu mwanya umwe kundo rw'Imana gukunda isi kuri hariya igihe uruvyaro rw'Imana rukoze akazi ruciye kuri wewe iryo ni jambo ry'Imana gukunda isi kubamwe hariya mu mwanya umwe rero imishatsi migufi iri hehe na makabutura no mu mazo hasizwa amarangi rero biri hehe nushobora kuba umwizigirwa kuri Kristo ijambo ry'Imana no gukorera amadini yakozwe n'umuntu ico gihe nyene biratandukanye n'ijambo Paulo yavuze ngaha ni hehe abaroma gice cendwe canke ntushobora kuvyara abana b'Imana bijambo giwe muri uyu mugwe w'ibyagwa by'ideni ntushobora kubikora mu kibundikizo cawe ntushobora kuvyarira umwana w'Imana ijambo mvugana n'ishengero yamara uracavuga yuko urusenga cyane nkuko Kaini yari urya mwana wo mutsambanyi wa Eva musenzi cyane yubasiga icanira heza atanga ishikanwa maze arebi gira cumi by'undi muntu wese w'umunyedini yakora ariko yananiwe gushitsa iryo jambo yananiwe kuronka ugweshorigwa kandi guhishurwa nico kintu cyonyene guhishurirwa ku ijambo ni iki guhishurirwa ni iki Yesu yavuze ati kuri uru rutare nzokubaka ku ishengero ryanje kandi amarembo y'ikuzimu ntazorinesha ukwizera ni uguhishurirwa kuko kwizera waguhishuriwe Abeli kubwo kwizera yatanze shikanwa kubwo guhishurirwa ukwizera yashikanye Imana ishikanwa giza kuruta ijya Kayini Kayini yibajije ko bari ivyamwa byitwa pomme baracyafise icyo cyiyumviro no ariko sivyo bari ubusambanyi uruvyaro rw'inzoka kandi ahigihe ibimatanisha imishashara mu byugurugwa bya Rabitangaje kandi byarabitangaje igitabo canje kuri ibyo gihejeje gusohoka ndibaza ko dufise igihombi hano ubu murabona ni murabivyo ni ibyanditswe kuva ku itangururo gushika mu byayishuriwe mu gihe cya nyuma ibiti byose bigeze aho bitangura ubuto kandi bikagaragaza niho tugeze uyu munsi Laodikia n'umugeni biragaragaza kandi neza nk'uko bishobora mu byanditswe biri imbere yanyu Ntimushobora gukorera Imana n'itunga ntimushobora kuba umukristo yizera Bibiliya wundi ngo mwongere mube no mu bikorwa by'amadeni ntimushobora gukora ibyo mu mwanya umwe kimwe muri ibyo gitegezwa gupfa kikareka ikindi kikabaho Nimushobora kuvyara umuhungu w'ijambo ry'Imana n'ishengero ntirishobora kuvyara nawe ntawe bashaka muri abo umwana arira akoma induru kandi avuga mu ndimi n'ibyo bintu byose bo ntushobora gukora ibyo mu ishengero ry'ideni ntibagushaka niba bazana nk'uko barabazana maze bakabaramutsa kandi bakababwira bati namba mwizera muramufise igihe cyose muzoshyira izina ryanyu mu gitabo n'icyo gusa mugomba gukora murabona n'abana b'ikivyagwa ku ijambo ariko babandanya babyita biyita abasenzi rero babyawe n'ubwenge bw'ubumenyi bwa satani n'uko ishengero ryahindutse barungika abana babo mu mashure kwiga ingene bavuga amen neza babigisha ingene bavuga ibyo byose no kuba abanyabwenge karuhariwe ibyo ni ibiki ni uruvyaro rwa satani ni igiki satani yakoresheje mu gutera inda eva kutizera ijambo ku banyabwenge bize kandi byoronye biremwa kose nibyo yakoze neza na neza mu ijambo ya kino gihe ishengero ryatewe inda ugwa ubwaryo n'amashure ya Bibiliya nayisombuye n'ibintu nk'ivyo gusoma kwandika ibijanye n'ibiharuro kandi ntibazi Imana kurusha uko umuhotanto azi ijoro rimwe ryo muri Egiputa barazi bose nemera zabo ibitabo byabo n'amasengesho n'ibindi byose ariko ntacyo bazi cerekeye Imana barazi igihe ijambo ryemejwe igihe Imana yavugiye hariya hanyuma igatanga ijambo ryayo kuva kurungana we rwose uko rwaje hano Nowa yaraje yigisha abururunganwe rero hobaye iki nk'iyo Mose azavuga ati reka twubake ubwato yari yasizwe n'ibigezweho ariko yari umuhanuzi yarafise guhishurirwa kw'Imana Imana yaremeje ko ari ukuri yasohokanye abana b'Isirayeli yerekanye inkingi y'umuriro kandi yaremeje ubuhanuzi kandi yamubwiye neza ico neza yakoze hanyuma yaragikoze bavuze bati reka Imana ntivuge Mose n'abari wavuga twoye gupfa yavuze ati sinzokongera kuvugana nabo nk'uko ariko nzobahagurukiza abahanuzi hanyuma bazobabwira Nuko Yesaya ahagaze aho yavuze ati inkumi zosama inda mugabo nkawe mu gihe ni gute inkumi yosama imbanyi umwana w'umuhungu yatuvukiye umwana yatuvukiye twaho umwana w'ubuhungu bazomwita umujyanama mukama w'amahoro Imana y'ubushobozi data wa twese ahoraho ku ntebe ya se Dawidi azoganza ubwami bwiwe ntibuzogira iherezo mbega ibyo bintu byari gushoboka bite ntabyo yarazi yavuze gusa iby'Imana yari yavuze birenge ukwiyumvira kose ubwenge bwose birengeye ubushakashatsi bw'abanyabwenge bwose ni ijambo ry'Imana ubu bigisha abanyeshure mu maseminari yacu ubwoko bwose bwa teolojia yo muri Bibiliya n'ibintu nk'ivyo teolojia yakozwe n'abantu hamwe n'ivyo igenga umugwi w'amashengero neza na neza ibijanye na Laodikia nk'uko Imana yavuze ko vyobayo mana we iyo ndavyitegereje ndamene ndamerereza byavanyu n'ibyumviro by'abantu utegereza kuba ubise urupapuro rw'amashuri yisumbuye imbere yo gushobora kuhinjira utegerezwa kuba ufise guca imbere y'umuganga w'abagwayi bo mu mutwe imbere y'uko babahezagira murashobora kwibaza Petero na Yakobo na Yohana bajya ku muganga w'indwara zo mu mutwe muribuka bamwe 120 hariya hejuru batari bazi no kwandika izina ryabo bahagarara imbere y'umuganga w'indwara zo mu mutwe kugira arabe namba ibyabo byose namba biyumvira neza n'ibindi bariyumvira ariko ntibyahurirana n'ukwiyumvira kw'abantu cyangwa ubushakashatsi bw'abanyabwenge bava ku bushobozi bw'Imana igihe yamanuka kuri bo nta kindi bari bazi gukora uretse gushyira mu ngingo ibyo mpwemu yera yari yavuze ntibite iby'abanyabwenge icyo ishengero ryavuga icyo abaherezi bavuga icyo naka yavuga ibyo yavuze mpwemu abagabo badatinya mu gitabo cya mbere cya Yohani igice cya kabiri umurongo wa 15 yavuze ati namba mukundi isi cyangwa ikintu byiza urukundo rw'Imana ntiruri muri mwebwe murabona rero ni gute mushobora kuvyagwa n'ijambo ry'Imana ricira ku iteka isi rikacira ku iteka Hollywood rikacira ku iteka ibyo bintu byose by'inyambaro ricira ku iteka ayo majambo ngo busambanye ibyo bakora byose bitwaje ibyizegwa iracari kwira ya citeka ibyo bintu ni gute ijambo rishobora kuvyara umuntu ni gute umugora mu mushati akisiga marangi kandi yambara tubutura ni gute umuvuga butumwa aja mu iseminari akitegereza ibyakozwe n'intumwa 2:38 kandi akabona ko atamuntu numwe muri bibiliya yigeze kubatizwa muri ayo mazina ariko azogenda avuge yuko yabyawe n'ijambo ry'Imana ababwira ikinyoma yagurishije kuba samuragwa kwiwe yakoze ubusambanyi ku kintu nyene yavuze yari rukanywe yabayeho ukwahukana Imana izogira ishengero itunganye neza cyane umugeni Bibiliya yavuze ati jambo ntiriri muri mwebwe rero n'ubuhe bwoko bw'abana mu kwibaruka abana bavyawe n'amadini nta rupfu rwabayeho rubatandukanye n'umukunzi wanyu wa mbere mbega ba Jonesi bazokuyumvira iki ninatangura gukoma induru no kuvugwa mu ndimi bazokuyumvira iki ninasubira kubatizwa mbega ibintu bitagira umutwe mwubatse na ba Jonesi mwubatse n'ishengero canke mwubatse na Kristo ijambo rero ni kubw'iyo mpamvu akibyara abana biwe n'ubuhe bwoko bw'abana afise ngaya amazina amwamwe baha uyu munsi utuyabu Bezos bikoko liki riketa utwo tuyabu abo ba bitros ivyo n'abanywanyi bishengero nibyo n'abahungu biwe bose b'abahungu ba Kaini ariko b'abahungu ba cagikoko gifise ubwenge kandi bafise utujambo dusosa uko bashoboye rero mu mwanya mutoya musuzume neza ubugingo bwanyu mukoresheje amaso yanyu ya muhemu mwitegereze neza impande yanyu ndiko mbwire igihugu cyose ubu mufate gusa mu minota mike kugira mwitegereze mwebwe muri hariya muri bana mtabe na ko mwebwe muri mu mashengero ari ku nkombe y'uburengerazuba ni Arizona aho muri hose mwisuzume minota mike muvuge muti ubwo butumwa bwigisha mwene data ruramu na musibwo ni mwisuzume gatoya mureke muhemu yera asesangure ibyiyumviro byanyu n'ijambo muzoca muhuza n'ubutumwa nimureke Kristo ijambo ryasizwe asesangure agatima nama kanyo mumureke yinjire muri mwebwe murabe namba ari ukuri canke atariko kandi navuze nk'ikintu kimwe canke bibiri kandi hariho amajana mbega bibiri iremerera umugore kumwimishatsi mbega bibiliya irizera iremenanya n'ubutatu mubatizo mu izina rya data umwana na muhemu oya ntiyemera icyo kintu mbega bibiliya yemeranya n'umugore ko yambara impuzu z'umugabo oya emwe gusa nimufate bitatu ngaho naho hariho ibirenga amajana birondere mu muco w'ijambo ry'Imana muravuga uti ndi umunywanyi w'ishengero na Kaini yariwe na Eva yariwe biri avuga mu minsi ya nyuma ko muri Laodikia bizoba bimeze gutyo nyene reka muhemu yera arondere agatima nama kanyu hanyuma azokwemera Daniel 5:12 igihe umwamikazi yaza imbere ya ndetse Betsaizari hanyuma akavuga ko yasanze ariho umuhanuzi Danieli yari muri bo kandi yari usobanura inzozi. Ni mureke muhemu yera niwe muhanuzi w'igihe, mureke aze mu mitima yanyu bunyene hanyuma asuzumisha ijambo ry'Imana, hanyuma gukekera yagufatiye ku butumwa kuzoba kurangiye arakuraho ugukekeranya. Muzosanga bijanye neza na neza n'ijambo ry'uno munsi. Mushobora kuvuga ubutumwa bwa Rutero uyu munsi burajamwo ariko nico kirenge. Nshobora kwigisha Wesley, nshobora kwigisha bwa Pentecote, turi hejuru yabwo. Babigize amadini hanyuma barapfa ni umutumba. Umutumba wasohokanye agashami nico gihe ca mbere cishengero. Rero ivyo ntibisa n'urubuto rwa mbere rwagiye mwivu rugano. Icya kabiri kiza ni uburayi, icyo kandi ntigisa n'urubuto gishaka gusa narwo, kiza mu ishusho y'urubuto gukuri ariko amashami ntasa rwose n'urubuto rwagiye mwivu mwisi. Ni ukuntu ubuzima bugenda bwari mu rubuto ariko byakozwe iki byashizeho izina nk'uko izindi kamere zose ziri muri ugro za gwarapfuye. Hanyuma niki ubuzima buca mu bwinjira mu mwishami ifise ubupima buto bwinshi bumanitse kuri iryo bisa nk'utubuto duto duto kuri iryo bisa nk'aho ari urubuto nyakuri ariko sirwo. Rero ruca ruca mu gishishwa hanyuma none ruza niki gishishwa. Rero fata urubuto rw'ingano, iyo rugano rusohotse bwa mbere ya Yesu yavuze ati urutere n'ingano rw'ingano, hanyuma ugafata ubwo rugano ukagugurura ukarukura ku giti ukaruraba ukavuguti twaronze urutete rw'ingano, raba neza bisa neza na neza n'urubuto ariko nta kintu na kimwe cy'urutete kiri muri rwo. Ni igishishwa hari abapentekote cyane rwose nka Matayo 24:24 yavuze ati bazobesha abatoranijwe mu minsi ya nyuma yababyoshoboka, ariko ukura ko amababi kwibabi nta rubuto ufise, urubuto ruri imbere muri gwo murabona. Hanyuma rero ubugingo bugasohoka buva muri Godini buja mu rubuto. Rero hacabiki iyo rubuto rutangwe gukura hanyuma rukaba runini ku buryo rushobora gufuka ikintu idini ricari ruvamwo, kubera iki tudashobora kuronka idini muri iki rizokwigera ribaho ni urubuto nishobora kuja kure. Turi mu gihe cy'iherezo, rero utegeza gukora ikintu ubu kuja imbere y'umwana kugira ngo gwezwe n'ivyo byose ijambo ryinjiye mu mutima wawe kugira ngo rigaragaze kandi ibeshe. Ibi turi ko turavuga ego mushinga nahe. Rero ntimuzokekeranya ukundi, nimwareka muhemu yera ngo abibahishurire nka kumwe umwamikazi yavuga kuri Danieli. Murashobora kuvuga muti ibi byose bihuriye hehe no gutanga ishimwe muriko muravuga kubijanye n'ikiga mwene data Branham? Ningi isaha zitatu zibura iminota 15 ntacyo wigeze kuvuga kubijanye n'ikintu cyo gutanga ishimwe. Mbega ni ubutumwa bumeze gute muri iki gihe? Jewe ego byukore bada ati ngenzi barashimishwa kubwo guhindura ikigo ubuzima bwabo bamaze gutandukana na madini ya kera y'Ubwongereza na zanemera bashoboye kuyungana ijambo ryashizwe rishasha kubwo igihe cyabo. Ko ni ukuri ijambo ryashizwe kubwo igihe cyabo mu gihe cyabo. None mushobora gushimishwa n'ingenzi nka kujya kwa Aburahamu twitandukanye n'ibintu by'isi amashyirahamwe yacu yose. Aburahamu yari ingenzi, Imana yadutandukanije n'amadini yose afuwe. Ndi kumvuga mu gihugu cyose ubu nemera zifuye zose, kandi kuki aradutandukanya maze atwugururira igihugu gishasha ubutumwa bushasha kubw'iki gihe. Pentekoti yari umwe mu maze irapfa nka Rutayi Wesley n'abo bandi bose ntibakiri imigwi y'amashengero yishize hamwe abantu beza hari, ariko bategerezwa gusohoka. Yakoze iki? Yuguruye ibimatanishijwe ishashara ndwi by'ubutumwa bwa nyuma. Murabona ibyo ibimatanishijwe ishashara ndwi ari byo mabanga yose ndwi ndwi vyishengero vyamatanije dushashara ndwi abahindura ibintu ntibigeze baronka umwanya wo kubikora ntibabaye igihe kirekire ariko uku guhishurirwa guhezagiwe kwibimatanijwe ishashara ndwi kwaratwugururiwe muri ibi bihe vya nyuma bijanye n'ubuvugishwa bw'abaye Arizona ukuntu nasavye imana ubuheruka uriko ukorana nanje iki gihano muri buno bugaragwa mbega arazi ko Mose yanditse isezerano ri canke isezerano rya kera yaravyanditse atankeka ibitabo bine vya mbere bitanga ibyagezwe by'ibintu byose itanguriro kuvayo abalewi no gusubira mu byagezwe yanditse isezerano rya kera mu gukora ibyo yategerezwa kwitandukanya n'amashyirahamwe n'abakunzi biwe bose hanyuma akerekeza mu bugaragwa Paulo yanditse isezerano rishasha ko n'ukuri yanditse abaroma kandi abaroma ni ibyo bindi byose bizigaye hari abaheburayo na Timoteo n'ibindi hanyuma mu gukora ibyo yategerezwa kwiheba maze akagenda hepfo muri Arabia mu bugaragwa mu kiringo cy'imyaka itatu kubwira ronko gushyurirwa kw'Imana yo muvuga gute kubijanye na Matayo Mariko Luka na Yohana bari abanyabwenge b'ibyanditswe kandi bandika gusa ibyo Yesu yavuga Paulo yari itandukanije maze ashyira ijambo hamwe uko ni ukuri yemwe itegereze namba byasaba ibyo rero yategerezwa kujya mu bugaragwa kure y'abakunzi biwe murabona ni gihe kiga mugenze ni bangahe bigeze kuvyumviza ni muvuge muti amen ni byari byo neza na neza rero turafise isezerano muri ibi bihe bya nyuma kubwo butumwa bw'umwami imana bukoranizwa hamwe umugeni wayo nta kindi gihe na kimwe cyabisezeranijwe yasezeranijwe muri iki gihe maraki kane Luka 17:13 na 15:12 Yoweli 3:38 ayo masezerano ameze neza na neza nka kujya Yohana umubatizi yigaragaje mu byanditswe Yesu yarigaragaje ubwiwe bavuze bati ja kure y'uwo muntu uyo Yohana n'umuntu w'umunyeshamba ishengero ntiryashoboye kubyakira ico nico kigereranyo n'ishengero ntirishobora kubyakira uyo munsi ariko kubatoranijwe Imana irikirahamagara abatoranijwe barabizi hamagara umugeni w'ingeso nzizi jambo ishengero ry'igihe cya nyuma umwigeme yatoranijwe n'umwami wacu Yesu Kristo jambo nama Yesu ari jambo nibangahe babyizera ni byiza rero umugeni yamari igice cy'umukwe kubwibye umugeni ntazigera aba idini azotegeza kuba ari ijambo rigaragajwe ngo riwe umugeni wa Kristo yarasezeranye kubikora yavuze ukumwe yobikoze niyigeza akoresha ntiyatakaje icyitegererezo ciwe yamabikora igihe cyose muri ubwo buryo yarabikoze igihe cyose biciye muri ubwo buryo arabikora kandi ahamagarira gusohoka umugeni wiwe w'ingeso nziza mu gihe cya nyuma Rebeka w'igikundiro arindiriye Isaka wiwe mbega igihe cyiza bitewe ko hano ibitabo bibiri bigiye kuba ibanga kuri mwebwe igihe musoma igitabo cy'ibihendwi by'ishengero ibyo bitabo biri igitabo cy'ubugingo cyaravuze umuntu avuga yuko ashobora gushiraho izina ryiwe muri ico gihe ntufutwe wundi akavuga yuko akuramo izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo ibi birabyerekana neza na neza hano ngiye guhagarika mu mwanya mutoya nkumbure kubyandiko hano maze dufate ibi imbere yuko turangiza ubugingo ni ikintu cyera ku Mana kandi bishingwa mu gitabo Imana niwe nyene ubugingo maze nivyo ubu bugingo bwacu busanzwe dufise ahani ukononwa gusa bwotegereje kuba ubugingo bugororotse kuva ku ntango ariko bwononwa n'ukuvuka gusanzwe ubugingo bwa mbere cyangwa bwa mbere wiyunze mu kuvuka mu kameremere igikorwa cy'akameremere umuntu asanzwe ariyunga umugabo n'umugore bahujwe n'ibikorwa cyo guhuza ibitsina nibyo byazanye n'ubugingo bwawe bwa mbere nga kandi ibyo byunze icyaha n'urupfu gute mudashobora kubona urubyaro rw'inzoka igihe ubonye umugore ukuvuga igikorwa ntihaba hariho uwundi mugore nkawe yakozwe muri urwo rutonde azi ko yoshobora guhebwa Imana yari yebeze na mutarizi itanguriro n'iherezo na rero ntiyari kuba ari Imana namba atari idafise itanguriro n'iherezo namba atari uko namba ntishobora kuba idafise itanguriro n'iherezo itazi byose ngo ibereho si icarimwe imenye ibintu byose ibihe bidashira rero yari izi ibintu byose kandi yategerezwa kurema umugore urya mugabo nta mugore yarafise umugore hamwe n'umugabo bari kintu kimwe yategerezwa kugira impemu y'ikigore n'inyikiga muri we nyene yategerezwa gutandukanya gufata igikorwa hamaze gushirwaho kuremwa kose nta izina gore caremwe n'Imana mu kuremwa ni kw'inkomoko ashobora gukora ikintu nk'ico yaremewe gukora ibyo yarazi ko yobikoze n'amatari bize ntiyari Imana ariko murabona ibigize Imana byari mu kamana byategerezwa kwerekanwa yategereza kuba umucunguzi kandi mu gukora ikintu cyose gitunganye uburyo yari yagikoze rero ntiyashobora kuba ikintu na kimwe agitakaza yo nimuba abana mube abagabo n'abagore tukiri mu mpera y'inzira murabe rero yari kameremeri ifatanye n'urupfu umugabo wawe wa mbere yategereza kuganza yari kamere mu kuvuka gusanzwe muri kamere ukundi si kuko uri isi kandi uri gice cy'isi si ibyo ibyifuzo byawe byari mu kamere ugukunda isi ukubere ubereye igice uri gice cy'ibidukikije urabyizeye kandi icyo ni ukuri cyawe gisanzwe ibyo niyo mpamvu utegerezwa kuvuka ubwa kabiri utegerezwa kwitandukanya utegerezwa gupfa kuri urya mugabo wa mbere ntushobora kubana ushobora kuvugwa gusa uti yemwe nzotandukana nawe kandi nzomwikura ko mu kurindira oya mugenzi nta cyandiko cya gutandukanya arapfa kamere y'isi utegerezwa gupfa agace kiwe kose gategerezwa gupfa utegerezwa gusubira gufatana umubwira kandi n'akandi kamere mere izina ryawe rya kamere ryawe rya mbere ryaravutse maze rishyirwa mu gitabo cy'ubugingo kandi ibikorwa byawe byose byanditswe na by'ikintu cyose wakoze munsi ya kaya kamere cyashyizwe mu gitabo cyawe cyitwa cy'ubugingo murabe muri Daniyeli igihe yaza ku wa mbere na mbere imishatsi yiwe yasa n'ubwoya bw'intama yera derere ibihumbi n'ibihumbi bazananye nawe kumukorera umugeni kandi rero ibitabo birazingurugwa kandi ikindi gitabo kizinguruwe cyari igitabo cy'ubugingo murabona hari habera bamaze kuba hari yishengera umugeni ikindi gitabo cyazinguruwe cyari igitabo cy'ubugingo rero wewe ariko igihe watandukana n'ubwo bumwe mu rupfu rwa muhemu cyifuzo cya kamere yawe kwari ukumwa umushatsi wawe cyifuzo cya kamere yawe ni ukwambara amabutura kwisiga amarangi ku maso cyifuzo cya kamere yawe ni kuba warize umuntu umunyabwenge kumenya ikintu kinaka neza gusumba uwundi ibyo ni byo Eva yashaka icyo ni cyo kintu nyene yashaka ye muvuguti wamuvuga butumwa gatatu maze uhagaze hejuru hariya ngo mbwire ki mfise PHDRL ivyo nyene bisigura kure birushirije y'Imana igihe cyose wongera ko ikintu kimwe murabona murabona ivyo nivyo n'ukuri murabona ivyo nivyo Eva yafashe yateye inda n'ubwo bwoko n'imbanyi ko niko ishengero rimeze iki gihe mu mashuri ya Bibiliya n'ukwiga kandi murabe umwe wese atumvikana n'uwundi akajagari kanini ya neza na neza ibyo bibiri yavuze Babuloni umugeni araza ahagaze umugeni ni abantu bakeya ntihazoba benshi ntibazoba benshi bakijijwe abantu bakeya cyane cyane gusa uvuga uti yemwe hariya bavuze ibihumbi yego ariko bavuye mu myaka ibihumbi bibiri naho igihe cyose aho bavuye igihe cya Luteri n'urya mugwi rero barapfuye maze baragenda bashinze idini hanyuma w'isire no hanyuma haje abapentekoti n'abandi n'amashami yose matoya y'ababatisita abapuresebitariya n'abametodista ba Nazarene Pilgrim Holiness n'ibindi murabona abo bose bashakamiye hariya nk'ibabi ariko mwibuke igihe yamanutse urubuto rugatangura kwera usanga imbere y'uko urubuto rushobora kwera ibintu byose muri uwo mutumba bitegereza gupfa haleluya ntimushobora kubona aho rugeze ubugingo buri mu rubuto bugira kandi ni iki neza na neza nyine nka kujya kwa rubuto rwagiye mu ivu wa undi Yesu mu ishusho y'umugeni ubushobozi mu mwishengero kimwe kintu kimwe ijambo rimwe rya jambo nyene ryace muri ibi bimaze rigaseruka ngaha kandi rishika ku mutwe ngaha kandi burya bugingo bwaciye ngaha bwatuye abantu babwo ubu hariho buriko burakimbukira wa mutwe kubwizamurwa nzo bivuga ko ejo mu ijoro cyangwa ijoro rikurikira rimwe umwami abigombye rero mwatandukanije n'ubumwe bwanyu bwa mbere n'urupfu rwo muri muhemu mwavutse bwa kabiri ku bw'ubumwe bushasha bwo muri muhemu atari byo buzima bwanyu busanzwe bw'ibintu byese ariko by'ubugingo budashira ako kabuto kari kure wewe ku itangiriro karagutoye rero igitabo cya kera caragiye cyajyanye n'ubumwe bwawe bwa kera ubuzina ryawe mu muntu muyawe ya kera cyari mu we rero uvuga uti ushaka kumbarira yuko igitabo cyanjye cya kera Imana yagishize mu kiyaga cyayo cyo kwibagira uratanguye uratunganye imbere y'Imana rero izina ryawe uburiri mu gitabo gishasha atari gitabo cy'ubugingo ariko gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama iby'umwagazi nyacungu atari gitabo cya kera n'icy'ubumwe bwawe busanzwe ariko bwawe bushasha umugeni haleluya ubugingo bwawe bushasha buri mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama icyemezo cy'ubugeni ha kwitangurira utsimbatara ubu ntiwahariwe gusa ariko watsindanishirijwe Imana ishimwe waratsindanishirijwe Abaroma 5:1 ni ko havuga ego Abaroma 5 mwavuga ngo none rero ko twatsindanishirijwe no kwizera rabige jambo iryo jambo ntirisobanuwe waha riwe ijambo risobanuwe watsindanishirijwe ntibisegura yuko wahariwe nka karoro wumvise ko naborewe maze nkakora ibintu bibi bibi byose hanyuma ukanshikira ukambari ugasanga abyo nakoze hanyuma ukagenda ukavuga uti mwene data Branham ndaguhariye urampariye ntabyo nakoze ubwa mbere murabona rero namba narabikoze ndagiyego ariko ushobora kumarira kandi sinoba nshagiyego ariko yamara sinatsindanishirijwe kuko mu by'ukuri narabikoze ariko ijambo watsindanishirijwe n'inkaho utigeze ubikora amen ntabwo biraba na gatoya bigenda gute mu gitabo cy'Imana cy'ikiyaga cyo kubagira igitabo cyawe cya kera cy'ubukwe bwawe byarasambuwe kandi byarapfuye kandi nta nubwo biri mu byo Imana yibuka amen waratsindanishirijwe none rero ko watsindanishirijwe yari yagirijwe wari wagirijwe ntiwigeze ubikora mu ntango ubumwe bwa kera buri mu kiyaga cy'ukwibagira ntiwigeze wabirana nabyo mu ntango we umukwe yikoreye isoni zawe ubwiwe ku bwawe mu gishingo cyawe yafashe ikibanza cyawe kuko wari waratoranijwe ku bwiwe kugira ngo ube umugeni wiwe ibira niko ibivuga uru rubuto rwatoranirijwe byagenze gute ngo ukore ibi byarahenzwe ibyinjizwamo n'ubugeni bwawe bwa mbere n'umubyeyi wawe umusambanyi Eva si ikosa ryawe ubwawe kubwo kuvuka kwawe gusanzwe wajuva kuri Eva yasambanye nico gituma wavukiye mu busambanyi uri umunyabyaha mu ntango nivyo warahenzwe mu byinjizwamo ntiwari ufise oya wewe si ikosa ryawe ntiwigeze ubikora kuko uko ako kabuto gato yakari muri wewe kara ko kuba wewe mbere yuko isishigwaho Imana yashize izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'inama nka kujya kwa ya nkuru yanje inkukuma nto imwese mwarayumvise inkoko kazi umworozi wa kera yarafise inkoko kazi igihe kimwe rero ntiyarafise inkoko kazi zikwiye amagi yo gushira muri iyo nkoko kazi hama yatuyiriga iy'inkukuma hanyuma barishira muri iyo igihe iyo nkukuma yavutse cyari giswi cya mbere gitwengeje icyo ibyo biswi byigeze kubona inkukuma nto yaragendagenda kandi inkoko kazi yashobora kugenda iti clack 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 iyo nkukuma ntoya yavuga iti sindabitahura ariko ingenda mukurikira ariko uko biri kose hanyuma barasohotse bajya mu kunya nkoko batangura gusura mu mwavu hanyuma yagize iti kukukuku ibi ni byiza ibi ni byiza yunge natwe kandi ibi icyo giswi cy'inkukuma nticyashobora kurya ibyo bintu murabona cyaragumye gikurikirana gusa ibyo biswi kuko kitari ikibizi nikari kazi cyo gukora hanyuma karasotse hariya kandi karashobora gutora ubucanwa tujya hanyuma gusa icyo giswi cy'inkukuma cyategerezwa kubipfungura ariko nticyari kizi ukungene cyo bikora ariko carabonye iyo misu yose bikora ariko hari itanguriro nti cyabikunda hanyuma umunsi umwe nyina yatahuye ko yari yarataye amagabiri hanyuma atangura kurondera iryo rindi rimwe iguruka iguruka ijya no hino arondera kumwe kwa wa muhemu yera hambaye umunsi umwe aguruka mu kinyanko ko ariyo dini yarabyaye hariya si hanyuma ibona igisu cyayo irasemereye rya jwi ry'inko ku marinaka ryasamiranye rivi bwina murejo yo ese ukunge n'ibyo yumvikanye neza yo reka urubuto rwavutse rwatoranijwe rutoranywa n'imana wumva ijambo ry'imana ni umudyo kuri wa arazi iyo ari ukuri yari yararuhijwe n'ibyo bintu by'idini uko biri kose yunge natwe ngo ujare natwe turafise ibirori byo kuryoherwa dufise ibiduvise ntibyumvikana gusa neza kuri icyo giswi nyina yavuze iti vuba ntuzobukiri umunywanyi w'uwo mugwi uko biri kose uri umunywanyi waje uri uwanje cyavuze giti man ibyo ndabyumva nzosohoka gute guruka gusa ndagusama nico nico utegezwa gukora ijambo ry'imana ryasizwe ririko riragaragazwa imbere y'umuntu wese yavukiye kuba umwana w'imana afise urubuto rwatoranijwe muri we kubw'igihe azobona ubutumwa bw'imana neza na neza nk'uko hari imana mu ijuru Martin Luther yararibonye mu gihe cy'iwo wisire yararibonye mu gihe cy'iwe Pentecote yararibonye mu gihe cyayo none wewe gute barinjiye mu madini aha ijambo riha yabirira bicari gacira ku iteka rirababwira ibyo dutegerezwa kugira muri iki gihe kandi neza na neza kumwe na Malaki kane n'aya yandi masezerano y'iki gihe murabona iki ni ibiki murondera amen niyo tugeze mu kumanyazo z'inkomoko zizumva intama zanje zirazi ijwi ryanje zikanywa ubundi ntizizomwumva kubera iki ibyo byashyizwe hanyuma kubwo gutoranywa mwarateguriwe kuba abana b'imana mwari mu mana imbere y'uko isi ibaho mwagaragajwe muri iyi minsi kubw'icyubahiro n'ubwiza bwiwe ni gute mushobora kubikora mudahesheje icyubahiro ijambo ryiwe no guhagarara ku ijambo ryose ry'imana ego mugenzi kandi uri igice cy'iryo jambo kubwo gutoranywa kuko asa n'umugenzi we kandi ari igice cy'iryo jambo kubwo gutoranya kuko raba imana n'ijambo urabyize yemwe rero iyo yemwe nagana ari n'ijambo bwa mbere na mbere ijambo yariho kandi simba n'ijambo ryari imana rero wari kumumana ijambo igice utegeza gushitsa wari kumumana rero yuko isi ibaho yarakubonye yarakuze yaragutoranirije ndababwire nk'uko ijya nkukuma yaremye iganizwe niko umukristo nyawe yavutse ubwa kabiri amenye ijwi ry'imana rivuga mu ijambo igihe baribona risizwe kandi ryemejwe raba yararabye hariya hejuru ntiyabonye inkomezi ishaje kurakurukuru hirya no hino hariya yifatanye natwe kandi uze hano kandi jya kuri ibi na biriya yabonye iki nyabuzima gisa nk'uko ashaka kuba cyaguruka mu kirere yabuze urwamo cy'idegembya hariya hejuru y'ibinyakabaka n'ibintu byo mu izi haleluya ashaka kumera nk'uko byari muri we kuva uko kandi umuntu yabyawe n'imana umwana w'imana ategerezwa kuronka kamere y'imana kubaha imana igice cy'ijambo ry'imana kandi muri iki gihe cya nyuma aho umugeni ariko yiyunga gusa neza na neza bwa bushobozi nyine bwari muri we bw'itanguriro bwaciye mu madini n'ibindi hanyuma buza ku mugeni ntihashobora kuba ikintu kindi itari cyo cyose bategereza kubona ivyo abo bayuda mu gihe cyabo igihe babona ko ryagaragajweho imbere yabo nk'umuhanuzi yavuze ko yari yavuze ati sesa mu byanditswe muri ibyo mwibaza ko muvuze ubugingo budashira nibyo bibashingira ntasangwa ntakora ibikorwa bya data ntimunyizera ariko naho mudashaka kunyizera mukore mwizere ibikorwa nakoze bavuze bati ba data bari emana ubugaragu imyaka 40 turaza aho turi yavuze ati kandi bose barapfuye uko ni ugutandukanya kw'ibihe bidashira bose barapfuye hari gusa batatu babiri bavuye mu miliyoni zibiri n'umwe ku muriyoni yemwe mu kwinjiza imbuto ziva mu kigabo na mukigore mubisanzwe haba irigi rirondoka harigi irigi rimwe urubuto rumwe rurondoka nimba mwarabonye kuvangwa kw'inka mumenye hano hari amagi muriyoni hano hari imbuto muriyoni kandi igihe zisutswe ngo zije guhurira mu gitereko zica mu gasaho kugira ngo zinjire mu giterekwa aho zihorira amwe muri ayo magi umuriyoni wa magi umuriyoni w'imbuto hari irigi rimwe ryonyene hari yarirondoka hari urubuto rumwe gonyere rurondoka zose ninzima urashobora kuraba utunyana duto duto dusimbagurika hirya no hino hajyaka ukamu ushobora gushira ku mwami w'ikibiriti kandi demos n'abandi bari kubarumviriza iri joro kandi uribuka igihe twabajyanye yanwe yariya kugira anyereke ingene bigenda uducupa two kugerageza bashyiramo gusa udukwiye gushira ku mutwe w'umwami w'ikibiriti hari ibihumbi by'inyana n'amashuri ariko ni imwe muri izo ishobora kubaho imwe muri izo kandi hano hari umugwi munini wazo kandi mwese umenye imwe yumvira imyaka ivunga n'indi mu mugu uri ngaha ca hejuru iyo mbuto iza kuza ha hanyuma irigiri zosohoka rivuye hagati ya yaya ni magari ngaha hanyuma zihure kandi izindi zose zirapfa yamaraza hari nzima ariko zirapfa kuko hari kintu kinaka umuntu munaka yatumye iririrondoka kandi atoranya n'iri rimwe naryo ni ugutoranywa mwene data byo kuri Imana yategekanije ko uzoba umuhungu cyangwa umukobwa w'imishatsi benze cyangwa iyirabura cyangwa icyari cyo cyose uko kiri bitege rakanywa n'Imana kuri jewe n'ibanga rihambaye kurusha ukubyara utumenye umugabo ariko mumenye zisigaye muri izo zirapfa hari imiliyoni zibiri z'abantu zasohotse zatambye zavugije induru bakoze ibintu byose bavuze atoya ntibavuze mu ndimi ariko bavugije induru kandi babimanyeicubahicumbayira Imana kandi baririmba hepfo no haruguru y'ikiyaga kandi bakora ibyo abandi bose bakoze ariko bari babiri bonyine binjiye mu gihugu cy'isezerano Karebu yaracinjiye Karebu na Yosuwa gusa babiri uko ni ukuvuga umwe ku miliyoni n'umwe ku miliyoni ku rubyaro rusanzwe umwe wese muri bo yarafise wa muhezagiro nyene yo mwebwe bapenekoti nizere ko mutikanguye mutevye umwe ku miliyoni umwe raba bagereranya yuko hari abakristo miliyoni amajana atanu ku isi uno munsi namba Yesu yo Jehova ye amajana atanu gusa nibo bojana nawe rero nimba ico cegeranya arico none hari abarenga abo bari gurengero buri munsi ku isi hose ntibazi na kimwe kuri ico kintu ndataurani ko abanyabwenge b'ivyanditswe bavuze urazi yuko ni kuko abanyabwenge b'ivyanditswe bavuga yuko Eliya ategerezwa kubanza kuza babwiye Yesu yavuze ati Eliya yaramaze kuza ariko nibamumwenye murabona we yakoze neza na neza ivyanditswe yavyavuze mu kumushikira murabona niko mwana w'umuntu ategerezwa kubanzwa nibamumenye yamara bose bari mu ishengero bose bavuga yuko bari bazima rero mureke gusa mu Kristo nyawe yavutse ubwa kabiri umukozi w'Imana w'ukuri yumva iryo jambo y'Imana arasohoka uciye muri buri dini yinjiye muri uwo muri manya umena kw'ijambo tutaryo guteragira imbuto arabikora gusa sinzi ukunge nabikora Imana yabishyizeho kugira abikore wahenzwe ubwa mbere n'ubugeni bwawe bwa mbere uburazi ukuri nk'uko navuze gusa ya nkukuma ntoyi imaze kumviriza ijwi ry'umukwe yagiye kuri we ijambo ry'Imana ryasizwe amavuta ryemejwe kubwika igihe cya nyuma Nowa yari we ijambo ryagaragajwe kubw'ico gihe ciwe mbega muri zerivyo yemwe ubutumwa bwiwe ntibuzokora muri kino gihe Mose yari we ijambo ryagaragajwe mu gihe ciwe mbega muri zerivyo nirizokora ubu Yesu yari Yohana yari ijambo ryagaragajwe muri zerivyo ntiyashoboye gukora mu minsi ya Yesu habe namba oya mugenzi ubwami bwo mu ijuru byagezwe n'abahanuzi bariho gushika kuri Yorodani kuva ico gihe intumwa abanditsi bibiliya ngo uyu ngaha rutera avuye mu guhindura ibintu amajambo yiwe yuko ishengero yiwe ntacyo gyokora uyu munsi rya Isirayeli ntacyo gyokora rya Pentekote ntacyo gyokora ryakoze mu minsi yabo ariko ni ikintu gihe uko ni ukuguru kwa kwibimatanishijwe ishasharandwe ndazi byumvikana ari bishasha kuri mwebwe ari ku Imana yarabyemeje neza grosse nta kibazo gihari muri byo birabereye gusa sindiko ndakwiragiza ibyo kubera rino shengero ryanga ndiko ndavuga n'abantu mu gihugu cyose murabona mukora ico mushatse rero ni murabi ijambo ryasizwe byo mu gihe ciwe ibyo mubereye mu gihe cya kubwo gutoranywa ubwo nyene mwarabimenye nkuko igihe numva ibyo mwaciye mumenya ubwo nyene ko muri nkukuma mwarabonye namwe ko mutari giswi kidini kuva ku ntango mwari muzi ko hari ikintu kitameze neza aho hari ikintu kitagenda neza n'ibyo kuko mwaramenye ko mwatezwe umutego muri ibyo uhereye mu itanguriro we umukwe yakuyeho isoni zanyu kandi arishize mu kiyaga cyo kubagira kubwo kozwa n'amazi n'ijambo n'amaraso n'ubugingo nibyo biyavuze umugabo wanyu wa mbere mwashakanye isi umukwe yavuze yaragabanya araboza biciye mu kozwa n'amazi ku bwishengero ibyo ntibyumvikana neza si ibyo mwo ushobora kubi sanga mu gitabo cy'ibigereranyo bya buri mwaka ariko atari muri Bibiliya y'Imana kubwa kubw'ukwezwa kw'amazi avuye ku ijambo mu ijambo nabona murahagaze ntimutsindanishirijwe neza na neza nk'aho mutigeze mu bikorwa kuva ku itanguriro ubundi bwo butumwa bwanjye bw'ishengero ubu nk'uko mwebwe igihe tugenda mu kirere umunota umwe gusa mushikanye igihe muhagaze ku ijambo ry'Imana n'ijambo ry'Imana buri amen zose buri za nyuguti muri akantu gatoya muhagaze hehe ndiko ngerageza kubabwira ni muve muri iyo mishi muri ibyo bishishwa kandi ni musohoke hano mu ngano aho mushobora kwera imbere y'umwana ndumva kuza kw'ibiro kogote muhagaze neza na neza mutsindanishirijwe nk'uko mutigeze mubikora ubwa mbere haleluya tuvuge ibijyanye no gutanga amashimwe n'ibyo neze by'ukuri ndashimye cyane kurusha ikintu icyo ari cyo cyose mwamenya muri umugeni w'umwana w'Imana nzima w'ingeso nziza yera atagira icyaha umuhungu wese n'umukobwa wese yavukiye muri mwemu w'Imana yogejwe n'amaraso ya Yesu Kristo kandi yizera ijambo ryose ry'Imana ahagaze nk'aho atigeze acumura kuva mbere muratunganya amaraso ya Yesu Kristo ni gute mushobora namba notegereje gupfa mu gitondo umugabo yarafashe ikibanza cyanjye sinshobora gupfa ku bw'icyo cyaha hari umuntu yangiriye iki yangiriye mu kibanza kandi Yesu ijambo yangiriye mu kibanza yabaye je umunyabyaha kugira ngo mbewe ijambo amen reka ngume kuri ibyo atari ku ishengero ijambo amen yo ubwo bumwe bwa Kristo muri muhemu hamwe n'ishengero ry'ubu igihe umubiri uhinduka ijambo kandi iryo jambo rihinduka umubiri cyagaragaye riremezwa ibyo gusa Bibiliya yavuze ko bishobora kuba biri muri iki gihe biriko biraba umunsi ukuri yemwe birabandanya n'ingogana handi muri buriya bugaragwa n'ibintu biriko birashika ntashobora kwihangana turegereje kuza kwa Yesu kugira ngo twiyunge n'ishengero ryiwe aho ijambo rihinduka ijambo umuhamagaro wa mpemu yera urondera imitima muhagaze neza na neza ntimwigeze mukora icyaha ubwa mbere n'Imana ntibinze biri mu kiyaga cyo kwibagira ntiwigeze mubikora mwaragirijwe ibyo n'umugwaniza ariko by'ukuri kuva ku itanguriro mwaratoranijwe kuba umuhungu n'umukobwa b'Imana muhagaze hariya mwogejwe kandi igitabo cyanyu cyo kwawukana cyarashiburiwe kure kandi cyarapfuye ntikikibaho neza na neza n'umubyimbiro by'Imana uri umugeni wa Kristo w'ingeso nziza wogejwe mu maraso ya Kristo umuhungu w'Imana yarahagaze hariya w'igiciro n'ingeso nziza atagira icyaha umugeni ijambo atanduye wogejwe n'amazi y'amaraso y'uwe bwite yahindutse umubiri maze aragaragara ngo ashobore kubatwara batoranirije mu kibanza cya si mbere y'itanguriro nka kujya yarameze yari ikigize Imana gihambaye arwo rukundo icyo mwoba muri cyose muri abakozi b'Imana ikintu icyo ari cyo cyose Imana yifuza ko mukora bivanye n'ikibanza cyanyu Imana yashyize mu ishingiro bamwe hino mwana abahanuzi nk'abigisha n'abungere yabashyizeho yisunze ibyo we yari yateguye kandi icyo ni mwari kuva mu itange wiro ubugeni bwanyu bwa mbere bwarakuweho ntibigize munabikora mu ntango kuko ikintu kimwe cyonyine cyashoboye kugira ubwo bubasha nuko imana ubwayo yamanutse gufata kibanza cyane mu ishusho y'umwana w'Imana Yesu Kristo akaba yarabogeje n'amazi nabogesheje amazi ijambo jambo si dini jambo gyara bahanaguye ariko nimba mutifuza guhagarara mu mazi y'ijambo ni gute muzokozwa muracanduye nka Eva yo intambwe nk'ukuma mukundwa amaraso yawe y'agaciro ntazigera atakaza ubushobozi bwawe guje ku munsi ishengero ryacu ngo rizo kizwa rya kuweha icyaha burundu icyaha ni iki icyaha ni ukutizera ukutizera iki ijambo kutizera Imana ari we jambo ridacyafuye ritavanze yo haleluya rizogenda vuba mu bicu amina riteguye ni mu byiyumvira impuzu zanyu zimesuwe n'amazi y'ijambo riva amazi amaraso ijambo ryabaye amaraso ijambo ryavuye amaraso ku bwanyu kandi mwogeje mu ijambo riva amaraso ijambo riva amaraso ubugingo bw'imana mu ijambo n'ijambo ryavuye amaraso ku bwanyu kugira ngo mwozwe imicafu y'aboma yaba bamaraya kugira ngo mwezwe kandi mwezwe nubwo nukozwa n'amazi y'ijambo kandi ku bw'imuhemu yanyu n'umutima wanyu byishimikiza cyane ku mana no ku bw'ijambo rero tumenye gute yuko ari ukuri mani manuki kubishingira intaye no kuvyemeza muvuga muti rero jewe sindabyizera muri ubwo buryo ntibamwizera mu buryo bwa Yesu Kristo ariko Imana yaramwemeje ntibamwizera mu buryo bwa Noa ntibamwizera mu buryo bwa Mose bari biteguye kwizera Baramu ku ijambo turi bamwe twese rero twunga ubumwe nitandukanye niko birivuga no kutizera haleluya rero mwitegereze mwebwe ntibagarukiri haha muzoja mu bukwe mu ijoro kandi mwambaye impeta y'ubugeni y'ubuntu bwatoranyijwe kandi tutabereye impeta y'ubugeni ubu turacyari tubereye ni Imana yakoze ibyo ubwayo yari ibazi mbere y'uko isi iremwa rero nicyo gihe yambitse impeta y'ubugeni yandika izina ryanyu ku gitabo yo mbega igikorwa cy'ubuntu haleluya amashimwe n'ay'Imana yacu rero mu guheraheza ndavuga ibi turazi twese yuko ishengero ry'ubu abapentekote mu gihe irimo ubu kandi ashimwa n'amadini yose ndayashize yose hamwe kuko ziriyo ni mwibuke azobazana gutekera ibyatsi bibi hanyuma abiturire azozana gufata ibibogaboga biga ibibogaboga biturire bibatoro komere bwa mbere hanyuma azozafata ingano ziwe azijani muhira biregeranywa byose mu migwi y'umugwi w'abametodisto w'apresbiteriano w'apentekote kandi bagenda bose mu mashengero nta kindi zose ni izo guturirwa murabona turazi twese yuko ishengero ry'ubu mu gihe ririmo ubu uko rihagaze ubu ntigimirije na gato ya gushikana igikorwa Imana yahaye ishengero uyu munsi n'abapentekoti bangahe bashobora kuvuga amene kuri ibyo nibyo murabona turi aba oneness abatunes abafinensi bibiliya na cyangwa ibindi kintu turashwana tukagwana umwe nikundi ne kiriya cyangwa ikindi kintu kintu cyose bose atawuvuyemo baratinya guhangana n'ijambo no kujya mu kigeragezo murabona barabizi murabibwabwira bagaca bavuga bati ntabyo nshoboye sinshoboye kwizera ibyo sindagwishinga n'ibyo akora nda murabona byerekana ubwoko bwa nyogokuru na sogokuru mufise mushobora kuba mugenduzi mukuru umunsi umwe mushobora kuba ikikiriya cyangwa ikindi kintu byo babera byiza bubaye umwana w'Imana rero turazi yuko ishengero ridashobora ishengero ry'abapentekoti nta na rimwe byoshobora gutwara ubutumwa bwo mu minsi ya nyuma y'uko bimeze byoshobora kubera iki ntirishobora no kwemera ijambo rimwe cyangwa abiri yo muri bibiliya mwo bikora gute ntirishobora kubikora rero murabona amadini ari hanze y'ivyo ivyo nivyo rizoba ihanga ritoranijwe ku bw'ibyo murabona rero mumenye nk'uko umwe wese muri mwe twebwe azi yuko amadini yose abapentekote n'abandi bapfuye icyo ni kubavutse ubwa kabiri ba Kristo b'umutumwa mugabo wanyu wa mbere yarapfuye murazi yarapfuye imana yararetse rirapfa byaraheze ibintu byose by'ubumenyi by'ubwenge byo kuyiga inzira z'ubumenyi ziswe ngo n'amashuri ya bibiliya hamwe n'ibindi byarapfuye ni igiki cyakozwe byatandukanije abawanese hano hamwe n'abatrinense hano hajya n'abatunense hariya hama ino ngaha mahepfo hano n'urudubi nk'uku hama bakiyita ngo ni abapentekote kubera iki nagiye ku musore wundi munsi ariko arumviriza ubunyene hanyuma inkumi yarasengera mu ishengero kanaka yavuze ati navuze nti baratandukanye navuze nti ikibazo kiri hehe avuga ati dufise ukwizera gutandukanye ndavuga nti oya mpore uri umukatolika yavuze ati oya yambwiye idini ryawe yari arimo iry'abapentekote navuze ni urumuki wewe ni umupentekote nawe ariko wirindi dini yo murazi ishengero gatolika ry'abaroma ryatanguriye abapentekote ni bangahe bazi uko kure byarifashe imyaka 2000 kugira rigenewe riri ubu ntimube mugikura ikintu na kimwe mu bya ndiswe na kimwe kubera ikabapentekote mu myaka 2000 uhereye muri bazoba meze nabi gusumba uko bari ubu biguma bigenda mu nzira birimwo ubu kubera iki nibyo murabona ngekiraba se wabona nyina bari bo reka abagore babo bamwe imishatsi yabo bashobora gukora hafi ibyo bashaka byose mu gihe urabanywanyi biri shengero nico gikwerekanye yo nta gitangaza kirimo nta gitangaza kirimo gucirwa kwiteka n'Imana birigwa Imana yabishize imbere y'amaso yanyu hama namwe mwugara amaso murananirwa kubiraba yegome mwuga y'amaso yanyu y'impuhwe igihe mbona ijambo ryo kure n'Imana yamwe n'ibimatanisha bishashanandwa ibyemye mejwe kandi bigaragaje kwihanira hama yaba navyo mu ijuru hariya no hino mu mahanga n'ahandi hose bimenyetso bihambaye n'ibitangaza yemwe kwazokora hama mukabanuka mukavuga sinzi ntacho no fasha jewe murabona yo jewe barapfuye kandi nibabizi bya hamwe nibindi munavyo murapfuye yo mana ya twese turazi kwishengera muri ibyo bintu rito shosho yagweza mwikigiye cyanyuma tuzana gute mara kindani ryo bigenza gute ngizeri kintu nk'icyo cyo cyizera gute kuzana indani ruka 13 cyozana gute ibyo bisobanura byose byemewe mu imizi ya nyuma n'ibyo bishobora kubera ko byaranzwe nk'uko byari mu minsi ya Loti niko bizoba mu minsi y'ukuza k'umwana w'umuntu raba igihe Loti Sodomo yari mu mwiza mwinsi raba igihe cishengera uno munsi raba ibya shiki ya Aburahamu watoranijwe raba ibya shiki Loti hamwe n'abari hari Sodomo raba Billy Graham hamwe na Ola Robert none hari hagati mu madini raba watoranijwe ishengero rya Aburahamu ryaravanywe yo niweze ni ikimenyetso kimeze gute cyo Yesu wenyine Imana yahinduye umubiri ahagaze hariya mu bururi bw'umuntu muvuze muti ngo uyo yari umumarayika bibiliya yavuze ko yari Imana ora Imana Elohim ahagaze hariya mu mubiri w'umuntu yerekana yuko azose igishengero giwe ugusigwa kungana uko mu minsi y'iherezo yobaye ari Imana ikora igikorwa mu mubiri w'umuntu kandi nk'uko byari bimeze mu minsi ya Sodomi niko bizomera no mu kuza k'umwana w'umuntu ubwoko bwacaka intu nyene babona ngaho nyene bya byanditswe musome mwiweze byanditswe kuko mibaza yuko muri byo mufise ubugingo budashira kandi ari byo bibashingira intahe ibi murabona kuri ibyo turazi yuko bapfuye Imana yarabatere yarabaretse ngo bapfire mu nteguro zabo zo kwikunda zo bumenyi z'ubwenge abapentekote bari bafise ingeso yo kuvuga hejuru ya kujana abana babo mu mashuri ya bibiliya keri igihe mwene data loyet n'abo bandi igihe bari ngaha n'abo babirukanye mu ishengero ariko yo n'ijambo ryadushikiriye rero umuntu ari mu ishure rya bibiliya wese wewe yimba uku akaburi kiwe kuri ibyo rero nibaza ko bari gushobora kwihanganira ibyemensi nibaza yuko ngerageza kunga umukono ubugugu oya ivyo ndiko ndabibabwira hari itandukano hagati y'iki gihe cy'ubwenge tubayemwo aho ishengero gyibungenze imbanyi yu bumenyi n'ibi bintu byose byitwa ibintu byiyumviriweko neza hamwe n'ikintu icyo ari cyo cyose ntiwiyumvira Imana rero abo baherezi bariyumviriye Imana bakwiye by'ukuri bari bazi Mesiya uburyo yojemo ariko wewe yaje mu buryo butandukanye cyane nk'uko wibaza we yoje nk'ibyari by'ubwenge y'umuntu yashoboye gute ari umwana w'ikibyagwa yigiye hehe ubwenge bwiwe bwavuye hehe nihe yakuye ubu bwenge ni gute wewe ugerageza kutwigisha twebwe wabyawe mu busambanyi murabona yo imbabazi murabona cya kintu nyine kibonekeza ubwira kandi murabona cya kintu kibonekeza byose mu bumenyi bw'amadini ubumenyi bw'idini bingana nk'uko n'ishure ryabo rya bibiliya ryabivuze ni muri ubwo buryo bwo kwifurije ku byo uko byogenze uko niko bitegerezwa kuba atari uko si ikintu cy'ukuri Imana ibagira gusa ibijuju buri gihe igihe cyose iriza ugutandukanye niko byari bimeze mu minsi ya Noa bigenda uko mu minsi ya Mose bigenda uko no mu minsi ya Kristo bigenda uko no mu minsi ya Yohana bigenda uko mu minsi y'abigishwa bigenda uko no mu minsi ya Wesley bigenda uko mu minsi ya Luther bigenda uko mu minsi ya Pentecote byari yobenekanije byose kandi bihindura umugambi w'iwe ikindi cyose bimera uko nyene ni abihindura ibintu gusa muri bijya bintu bindwi bihendwi bitandatu kugeza ku windwi hamwe n'ibyahishuye Yohana 10 ryavuze riti muri iki gihe ibintu bizohinduka kandi byarahindutse rero mu kurangiza turavuga ibi guheraheza ibango rihambaye mbega bo bishoboye gute tuzi yuko bapfuye Imana yarabaretse barapfa muri iki gihe cy'ubumenyi bose kugira ashobore ahishuri ibanga ry'ibimatanishije ishashandwe mu mugeni utari uw'idini ni gute idini ryashoboye kwakira ibimatanishije ishashandwe ni ryari ari igihushane ceruye kuri urubyaro rw'inzoka nibyo bintu bindi byose amabanga yose amwe indwi arahushanye n'inyigisho baronse kuko bemeye ishure rya kera ryabo rya Bibiliya kandi udushashara ndwi tw'Imana igihe twari twuguruwe hariya ku musozi nimureke Imana oya nimureke mfirenga kuri arutari ubunyene n'imbi byatarukure kandi narababwiye umwaka wahera amezi atandatu mbere y'uko yiba ibyo yari yarabibwiye genda Arizona genda ibyari kuba hariya mu bugaragwa kandi hari umugabo yicaye ngaha kuri uyu mugoroba yari ahagaze hariya nyene kandi yari ahari igihe bamarayika ndwi bamanuka kandi ikinyamakuru ubugingo cyaravuze kuri ibyo kiri hariya aho bayirabira kandi ibintu byose ubu ntibazi ikivugwa kuri ibyo kandi ibintu byose byaravuzwe yo no kubyerekana isambugwa rya California rikiraduka hejuru ubu kandi n'ibi bindi bintu byose kandi n'ukuntu nababwiye kumwe n'iminsi myinshi byategerezwa kuba kumwe n'ibyategerezwa kuba iyariye kinyamugigima nini ibi Alaska kandi cyo cyari kuba itanguro cy'ikimenyetso cy'igihe kandi ntibyari kuba kandi ijambo ku ijambo gusa ivyo rivuga ntivyigera binanirwa na rimwe ntimura bibona binaniwe kandi ntirishobora kunanirwa kubera ko ari ijambo ry'Imana kandi ijuru n'isi bizovanwa hari ku ijambo ryo ntirizoshobora kuvaho uko n'ukuri Imana yategerezwa gushishura utwo dushashandwe atari mu idini nanyi iminsi yose ndwanyi ibi idini ariko dukuye mu idini arashobora gutora umugeni atari umugeni wo mu idini ntashobora kuzokora ibyo ni kinyuranye n'ikigambo giwe bwiwe yarapfunguye ayo mabanga ndwi hari imbere ibyo byerekana yuko bikazana ibyo bintu byari bishijwe kuva ku itanguriro by'isi byari guhishurwa mu minsi ya nyuma ku bana b'Imana bazanyijwe imbere y'abantu kugira ubu babibone hari ubu nawe kuri uyu mugeni atari mu myedini yo mana we hari ibitabo byawe bibiri kimwe muri ibyo ni igitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama izina ryawe hari yajyaturanirijwe hariya ntirishobora kugenda kubera ko ntishobora kuritwara atanakimye urabona kubera ko byari byarateguwe gushyirwamo hariya ariko igitabo cy'ubugingo birashobora gukugwaho igihe icyo ari cyo cyose urabona ntiwihana rirakugwaho uko ari ko kose kubera uzohagarara ku rubanza umugeni ntahagarara mbere no mu rubanza azogena mu izamu ubwo gutyo gusa mvuze ibi mu kurangiza ariko haragereza n'isaha icyenda n'iminota mirongo itatu kandi tuza kuba twavuye ngaho isaha icyenda n'iminota mirongo itatu umwe abikunze gusa mu buca bugufi ubu umviriza ndiko mvuga ibi ubu ibi bigenda hose mu ihanga New York ubu ni isaha itatu n'iminota mirongo ibiri n'itanu hari Philadelphia no mu cyungaro ya hariya abo bera bose bicaye hajya bumviriza ubu nyine mu masengero yo mu cyungaro hariya munsi mu mpande za Mexico hariya mu mpande za Canada no mu micungaro ari imbere ibirometero ibihumbi bibiri aho hose muri Amerika y'Amajyaruguru ngaho nkaho abantu bari kure yo kumviriza ubu nyine inshuro ibihumbi n'ibihumbi bumviriza kandi ubu nibwo butumwa bwanje kuri mwebwe shengero mwebwe uko n'ugufatanya ugufatanya kwa muhemu kubwa ijambo kubera ko mwapfuye kuri abo bagabo ba kera muri abavutse basha ntimushake kumuza na hejuru kandi yarapfuye nyimba waravutse ubugira kandi gusha uruwizera aka kabuto gato katoranijwe kuri wewe ni ijambo ryiza ni ijambo riza ku ijambo kandi rikaza gukuzuzwa kunengesera kwa Kristo ibyo ni ukuri kugira ngo ashobore kuza kuronka umugeni wiwe ubu rero turiteguye ku kintu kimwe gusa ukunukuza ku mwami hari izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo ijambo ry'Imana kubera ku ijambo ari Imana kandi Imana ariyo yonyine ari ubugingo no kuvuga izina ryawe ryashikirijwe muri bibiri mbere y'uko bibiri iza mu ijambo kandi nyimba uri ngaho gukora ibyo ntibiza kwemeza iryo jambo ishengero ntibizovyemera ntabwo maragi kane n'ibyo bindi byose neza na neza bizokwemeza ubwabyo kandi bikerekana ko ari uko biri igihe Yesu yaza yavuze ati ntakora ibyo nategereza gukora nimukanyizere n'uwuhe mugwe muri iyo yinjiyemo yavuze ngo bose uri uwaso wa mugwanizi kandi ukora ibikowa byurabona turi mu minsi ya nyuma shengero ubwo nibwo butumwa bwanjye bw'ubuntu kuri mwebwe ubu imbere y'uko turangiza igihe kimwe nari nagiye muri Glacier National Park twari twumvise ko umunsi wose bari bafise guhamuka muri umuriro w'ibarafu ahantu kamwijoro rero abantu bari babise akazi kenshi umunsi wose bategura icyo kintu kuko bategereza gusukura umuriro iryo joro bashyira umuriro w'amazi ahanuka nk'ibarafu kinini cy'amazi ariko byasa n'umunyu w'amazi hafi yo bisohotse biva muri ujya muriro uhanuka uvuye muri icyo kibarafu ahantu hose muri iryo shamba mukizi umukenyezi none n'abana twagenda hafi umunsi wose twashaka kuhaguma kugira ngo tubone icyo kirori cy'umuriro rero badusezeranije ko twobibona kandi twobibona kugira kandi bavuze ko bama babigira mu bihe by'iki n'ibindi navuze nti yemwe turaza gushobora kubibona bavuze bati twabisezeranije iri joro twabisezeranije bati ubu bari hariya hejuru bariko barabitegura nyuma y'uko byose biteguwe kubw'ibyo birori ibyo nibyo biriko biraba ubu nyene byose biriko birategurwa kubw'ibiro rishengero riko rirasohogwa kubw'izina ryiwe asohora umugeni wiwe hagati muri iyi si y'aya madini y'ivyisi byose n'umwanda y'ibintu vyisi bose ibirori byarateguwe bose bari bahagaze hanze batubwiye bati ubu mugume mwitegereza neza hejuru ku musozi hariya uko niko vyama biza uko niko bitegereza kuza iki gihe uko niko vyama biza atari mu idini nta na rimwe Imana yakoresheje idini nta na rimwe uhindura ibintu araza akakira ijambo ry'umwami hanyuma rero igihe apfuye bukaba idini kuri ibyo ibyo nibyo abapentekoti n'abandi bose bakoze igihe ikibazo ibibazo bishasha n'ibindi byose ni uko nyine uko niko icyo kintu cyaje ijambo rishasha ryongeye hanyuma ukabishengero kuri ibyo bishinga idini baritandukanye bwabitegetse kumera gutyo rero ntushobora gutsinda ntushobora gutsinda ibintu kikije bidukikije bikurikira inzira imwe umutumbi babumurayo n'ibindi gishishwa hanyuma ingano ubumurabe byose byari biteguye ikintu cyose cyari cyadomezo kandi giteguye kandi abantu bose bari bahagaze hanze nari niteguye umutwe ukuboko kwanjye nagucishije ku bitugu by'umukenyezi wanjye twari ko turaraba kandi abana bari hariya twese twaraba hejuru gutya mana we cyari ikintu kidasanzwe kuko twari tukiyiteze bari babidusezeranije amen ijambo riri sezerana ibi imbere y'umunsi uhoraho uhambaye kandi uteye ubwo butarashika umve nzo barungukira wavugishwa nanjye niwe gisanga zosanga imitima y'abase n'iyaba hanyuma y'ibyo nzosuka mwemu wanjye ku avuye mu ijuru imvura y'agatazi n'imva yarushana izo zira rimwe mu gihe cya nyuma y'amasezerano yose yatanzwe biciye mu byanditswe turangamiza hejuru twitegereza umugeni nk'ukuri akwiragiye mu gihugu muri iki gihe arangamiza hejuru ishengero araje umwe muri iyi minsi neza nk'uko nzi neza yaje ubwa mbere araje ubugira kandi utagura ikintu cyose itandukanye n'igishishwa guma imbere y'umwana gumurangamiza hejuru bamugishika cinshi buno nyene twumvise ikintu kinaka kivuye hejuru ku musozi yumvikanye hasi muri mikororite ibintu byose birateguye rero uyu mugabo yari uhagaze neza hari iruhande yanjye yavuze ati umuriro utibukiye hanyuma ngo ibyo byacucumbutse bimanuka ujya musozi barafu y'umuriro n'imbe y'ibirori byo gutanga nganira mwene data nimuze dutegura ibintu byose kuko umwe muri iyi minsi umuriro ugiye gutibuka tugiye kuduga rero twitegure igihe cy'umuriro ugiye gutibuka turi mu minsi ya nyuma twese turabizi kandi turiteguye kuza ku mwami icyo dukwiye gukora ni ukwitandukanya n'icya cyose mwitandukanye n'ikintu cyose cy'isi ntimukunde isi cyangwa ibintu by'isi ntihagire umuntu aha abahenda manemera yiwe mugume mushikamye mu isezerano ry'Imana ijambo ry'Imana kandi iryo jambo ni ijambo ry'iki gihe Imana irarigaragaza itabikoze si ijambo ry'iki gihe ijambo ryamanutse ku munsi wa Pentekote ntirizokora iki gihe oya mugenzi rya ryari rya Pentekote rinijye umugeni agiye muhiraho umugeni dufise ikintu kinaka gitandukanya abapentekote baserukira bijya ubugira kandi turi mu gihe cy'umugeni nk'uko ijambo na Nowa ritari gusubira gukorana mu minsi ya Mose nk'uko ibyagezwe bya Mose bitari gusubira gukora mu gihe cya Pawulo ngaha yagerageje kubwira ati mwarapfuye kuri ibyo kandi ntimushobora kuronka bijya shengero mwebwe ndiko ndabwira iri joro mu gihugu cyose namba mwaritandukanije n'ibintu n'imyanda yose n'ibintu byose n'ibyo bintu byose bibagumiza muri za nemera zakozwe n'abantu n'amabwirizwa n'ibintu nk'ibyo mwitandukanye murangamize hejuru mwitegure umuriro ugiye gutibuka umwe muri iyi minsi Imana igiye kumureka aze kandi ni ibirori byo gutangira uzoba witeguye igihe uzozira uzoba witeguye kudugana nawe igihe azozira azamugwa ry'akabanga ry'umugeni winsiga bwenga azogigwa uzova mu bupfu apfa ajye mu buntu udapfa azohindugwa mu mwanya muto wa mwanya wo gukubita urugohe twebwe abazobakiraho usigaje ntituzokwitangira imbere y'abazoba basinziriye wa munsi wa amstise bari hari Takson umuhungu wanje muto yashaka kubona idefile nariko ndiga kandi nta mwanya nari mfise wo kubikora kandi mfise abanywanyi benshi bampamagaye n'ibindi rero navuze ati dawe ntibashaka kunjana navuze ati njana navuze nti ni byiza cyane mwene data Simpson nibaza ko ari ngaha n'umuhungu wiwe mutoya ashaka kugenda rero na batereye mu modoka maze ndiruka nahagaze hariya ku mfuruka maze nitegereza rero nashize akanya numvise kure urwamo ruguma ruza ingoma zikubita nari ndi hariya nibajije nti yemwe abo bahungu batuye by'ukuri barasomye ibi bitabo byose byerekeye igisirikare baraje kubikunda cyane nabonye icyanjye bwa mbere cyari ikimodoka gishaje cy'intambara ya mbere y'isi byaratambutse byari bimashini bitoya gutyo mu nyuma ibyakurikiye cyari ikimodoka kininiya cy'intambara cya kabiri y'isi urumodoka runini bita Sherman n'umunwa wago shira umuriro hanyuma haje ibikurikira n'ibikurikira hanyuma hashize akanya haje Gold Star Mothers hanyuma rero haje babicocoro 12 basigaye muri leta ya yose ya Arizona kuva mu ntambara ya mbere y'isi babicocoro 12 inyuma y'ibyo haje ikimodoka muzekaratazi n'umusaraba muto ya wera hari umusirikare wo mu mazi nkoko nkoho yo mu mazi n'umusirikare bacunga badugije urukika rutoya kuri icyo kimodoka ku rundi ruhande hari umubyeyi yashaje w'imishatsi y'imvi yicaye afite inyenyeri y'inzahabu ifatishije rimwe muri we umukenyezi mwiza mutoya ari umugabo wiwe yari yapfuye umuhungu mutoya mu biremo umutwe wiwe yari yawurabishije hirya se yari yishwe hanyuma rero inyuma y'ibyo haje abandi benshi n'abandi bandi hanyuma rero na haje igisirikare gishasha narindi hariya mbega ibirori byo kwitegereza ariko ko mwene bibabaje niyumviye nti ewe man umwe muri iyi minsi ngiye kwitegereza ikindi gikino hazoba umunsi w'izukaho wa mbere azoba uwa nyuma abanyuma bazoba aba mbere abahanuzi ba kera nibo bazobanza guseruka ubwa mbere hanyuma babona uwo mu mugi ugenda ugenda uduga mu kirere hanyuma twebwe tukiri bazima dusigaye ntituzobazibira abo basinziriye kuko inzamba y'Imana izovuga bapfiriye muri Kristo bazozuka ubwa mbere tuzoca tubakurikira mu murongo hamwe nabo tubandanye haleluya hariya hose mu gihe cya Luteri Wesley Methodist Presbyterian kubandanya gushika ku gihe cya nyuma abakiriye ijambo mu gihe cyabo Imana ibahezagire mutegure ibintu byose hanyuma umuriro uzomanuka nimuze twunamika imitwe yacu akanya gato ndibaza mu bantu bari ngaha iri joro mu gihe maze kubatebya ngaha kugeza isaha 3 n'igice mbega hari umuntu ngaho bahari 12 ngaha banganga bashobora kuvuga bati mwene data brana ndamaramaye ukuntu nabayeho nitayeho cyane idini n'abantu ndazi yuko nari yuzuza n'ijambo ry'Imana ndagusaba gusa ngo unsengere mwene data brana duza ukuboko kwawe Imana igwezagire mwitegereze gusa mu bibanza byo hejuru hose Imana igwezagire ndazi rero ntimugire isoni rero ntizigire kandi hariya hanze mu gihugu cyose kuva New York kugeza i California uhereye Canada kugeza Mexico mwebwe bantu mukoraniye muri ayo mashengero aho niyo migwi mito yizeye ubu butumwa n'imitima yabo yose barasohotse bava mu mibabaro ihambaye basohotse muri ayo madini bo n'imbuto z'ubwiyengo mbega urumve yo jwi iri joro nk'ikukuma ntoye nk'uko wumva ikintu kidaka gitandukanye n'ivyo wamye wumva ariko gushikaho mu mutima wawe urazi yuko ari ukuri wewe ngaho hari umwungere ahagaze ahantu hanaka wamanitse ukuboko kwawe ngira ndagusengere ibi bintu ntivyakorewe mu mfuruka mugenzi mwibukire muri bapfundanye n'inzira n'intoya ariko kandi hazoba bakiye bazoyibona ntujyana n'uwo mugwi uca imbere hariya mugenzi icyo gihe cy'ishengero rya Laodikiya rirashobora gusimbasimba gutambuka umuzika kazi yazo ntibivuga ko bari bakanye nk'ibarafu rero havuga ko bari akazi yazi iyo ni Pantekote kandi ntibazi ko bari abatindi bapfuye mu mibahumye kuko ijambo kugaragaza ku ijambo kuko ritarigera rija mu madini yabo ntibashobora kujyakira hanyuma namwe bakozi b'Imana hiyo itaksa ni ari ijoro tsinda bitaho ibyo n'Imana ibikora maze Imana imyaka itatu barya nababwiye ko nashoboye gutanguza ishengero hariya sinabikoze mwene data Pilgrim niwe yaritanguje nari maze imyaka itatu hariya kandi nta gihe na kimwe nigeze mu mpakaze kuri ya rutari zanyu maze imyaka hafi itatu itakisani Imana izonkura muri ubwo bugaragwa umwe muri ino minsi ubu ubutumwa butegereza kuramba nagerageje uko nshoboye kugira ndabibashikanire ndazi catumye mubikora murumva ikintu cyonyine catumye mubikora madini yanyu basubiriye hanze kandi murabizi benshi muri mwebwe twavuganye hariya muri Foro's Restaurant kandi murazi yuko ari ukuri murateye isoni so kuje hanze yayo so kuvemwo mwene data nimburi hanze hanze hari ubugingo bwari bwo bwose muri wewe nzoba nka yanku kumano yanavuze uzokumva ijambo ry'Imana wibuka uzokumva iri ubwa nyuma umwe muri uyu minsi ubu turegereje cyane ntiwoza rino joro mana mukunzi turaciye bugufi cyane uwo munsi w'amashimwe vyukuri mwami ndashimye mwami kuba mbayeho muri iki gihe iki nico gihe gihambaye Paulo intumwa yipfurije kubona iki gihe abantu bahambaye bakera bifuje kukibona abahanuzi bifuje kukibona bagize igishika cyo kubona iki gihe Aburahamu yagize igishika cyo kubona iki gihe kuko yarondera umugwa uwo umwubatsi n'umugezi wayo yari Imana uri hejuru ya turi no joro Yohana yabonye muhemu w'Imana yururuka ava mu ijuru ashingira intahe amenye yuko yari umwana w'Imana kandi mwumviriye rero ariko aratoranya umugene wiwe mana mukunzi hanze hose mu gihugu vugana n'imitima yabo ni wewe gusa ushobora guhindura umutima wabo nimba ugo ruta ari urubuto washize ngaho kuva ku itanguriro ibazo kwigira babibona mwami wo gusa impumyi iyo bo yindi munyi bose bazogwa mu cobo neza na neza nk'ikintu cyose kuko ijambo ryawe rivuga ko bazogwa mu kinogo ubu data tubona igihugu ku isi hose muri Afrika abantu benshi cyane cyane muri Afrika y'Epfo Mozambique hose mu gihugu amakoraniro mato ya Fatazino bande kandi niko ibani zoja mu bihugu bishika mirongo bere ibihugu bitandukanye bariko baratangura kubibona no gukwega amajana n'amajana yabo ntibazoba benshi mwami niho igihe wanyuma yakiriwe mu mubiri Kristo azoza mwami Imana ndiko ndasaba umugeni rino joro bajya numva ko bakozwe no kurindira bitandukanye n'ikintu cyose mu isi bategeza kuguma mu nyonga z'umuco ushushe w'umwana w'umuco ushushe w'umwana w'Imana be mu ijambo ryiwe mu rukundo rwiwe bituronse Imana mukunzi fasha abantu ngaha ababoneka badugije ukuboko kwabo rino joro amacumi yabo muri rino shengero rikuru ndasabye Imana yuko ubugingo bushasha bwo kwinjira muri bo ndasabye ico kintu kubwa hose mu gihugu mbere na hose ku isi aho iyi bandi zovuzwa yuko nabo bazokwakira buno butumwa bw'amashimwe baheze bamenye kuvyavuzwe n'ibintu bitandukanye vyatewe ico bategerezwa gukora ndasavye byo data biduhe bahezagira bona bawe ndazi yuko ari ibisanzwe ubu data yuko dusaba abantu maze kuri altari ndasavye mana mukunzi yuko muri gahunda yose ahantu hose no naoze kwizi yuko baza kuri altari abirabure abazungu abumuhondo abinzobe abo bari hose abatonze bakene basindabibazwa abasabiriza icyo bari cyose abamadini bandi umwe nabikunda cyane yewe Imana bagenda menya batindi bafuta nyimunyikane nibazi wavuze ko byari kubuko ni nako biri ndasenze ko data yuko zohamagara urubuto rwose rino joro kandi ahantu hose ku isi hose birashoboka runo rushobora kuzogwa ndasavye ufatiyo nkukuma izi ijwi ryase bituronse mwami ndabagushikaniye mu izina rya Yesu Kristo amen. Rero hino munamitse imitwe yanyu nga muri no kuranira ngahamwe abataracungurwa mbere ntimuraha imitima ubugingo bwanyu ubu ntimwumvira ko mutegerezwa gushima ku bwa rya Yesu yabakoreye kuyumvira yuko wewe n'umunyabyaha yuko watandukanye n'Imana naho bimeze uko ikintu kinaka mu mutima wawe kiriko kiradodora uzi gute yuko wewe uri umwe muri izo nkukuma ntoyo uri umutindi kandi uzoguma uri umutindi gushika wishikanye kuri we kuko utagira imwe yo gushima ihambaye cyane wigeze kuronka igihe wakiriye Yesu Kristo nk'umucunguzi wawe ushobora kuza ngaha no guhagarara kuri arutari ndasenga hamwe nawe nambuza umunyabyaha uwo ari we wese umugabo cyangwa umugore umuhungu cyangwa umukobwa wari umwanya w'ishengero cyangwa utari umunywa w'ishengero kuba umunywa w'ishengero ntikubwira umukristo rero arutari ruguruye mbega uraza umunyabyaha uwo ari we wese yoshaka kuza kwakira umwami Yesu Kristo woshaka by'ukuri reka bamwe muri mwebwe b'amadini ngo kwifuje kureka kujya ku byo kujya by'inkomoko muvuga muti wewe urumunywanyi wiri kandi ni mbega urashaka by'ukuri kumenya umubatizo w'ukuri wa mpemu yera wariwo ingo ubimenye arutari ruguruye turiteguye gusa muze ngaha buno nyene kuva mu ntebe yawe ingo buno nyene hanyuma ufukame ngaha kuri arutari umwene data yagize kuza gutanga amashimwe wewe Mana ndagushima cyane kuko ubugingo bwanjye bwose baramenye yuko hari ikintu kinaka mwami sinigeze ntazwa naragerageje nibagije umwaka uza nzokora uko indwi za nzongera uko ninasubira kumvamo hamagara wo kuri altari nzokora uko umunsi umwe narishize kure no kurishira kure ariko mwami ndazi hariyo icyo mpagije igihe cyose ndizera yuko hari ikintu kinaka gitandukanye niyo n'ubu mwami rino joro ndashimye integuro yakozwe ku bwo mwana w'Imana yuko ibyaha byanjye by'ukuri utwutizera kwanjye kwari kwezwa kuva kuri jewe ndaje mu joro maze mfukame mu kwemera ibya miheza bihambaye yo gushima Yesu Kristo yatanze kuri jewe igihe yamfira i Karuvariyo. Mbega uraza rero hari abantu bapfukama ngaha kuri arutari kuko utovyuka uze ushaka kugira uko uragerageza nimwumvire gusa kuri mwene data Pilgrimer mwene data wacu mwiza w'agaciro yari yicaye mu kivuga rero ndabitanga yari ko araraba umukobwa wiwe mutoya ariko arakina umukino witwa croquet cyangwa ikintu nk'icyo maze aca arapfa imbere y'uko ashobora kugira intambuko n'imwe ntimuzi igihe muzovira hano ntimuzi gusa igihe muzogenda cyoshoboka kuba ari iri joro rero kubera iki mutaza kubitunganya ubunyene nimutse mwa bantu nta kintu mwumva kibakwega muri mwebwe ndabizi ko hari benshi muri mwebwe bategerezwa kuba bari hano kuri arutari kandi gusa aba bantu batandatu canke ndi hano sibo bicaye hano ubu namba munyizera rero ni murabe hano kuri arutari ibintu bishika munyizera ubu umunsi umwe ijwi ryanjye rizoceceka ntimuzosubira kuryumva ukundi murashobora kuzokwifuza kuba mwaraje muvuga muti ariko mwene data Branham narabaye umugwanyi w'ishengero ibyo nta tandukaniro bigira ku cyo mwabaye rero Nikodemu yari yarabaye umunywanyi w'ishengero rero Yohana Petero Yakobo Pawulo n'abandi bose bari barabaye abanywanyi b'ishengero Pawulo yari umunywanyi w'ishengero kugeza hashitse ikintu ijoro rimwe cyangwa umunsi umwe kandi yaraje icyo gihe yari umunywanyi w'ishengero ahindura umuhungu w'Imana ntimushaka kuza yo yari yarigishije yari umunyabwenge yari abizi ko yigishije muri we mu mashuri ahambayo yoba yariho Gamariyeli umwe mu bigisha beza boba barabayeho mu gihugu ariko yari azi ko hari ikintu akeneye nifuza kuza rindi rimwe ndabibandanije hano canke hafi y'igihugu ndababaza aho muri hose mu ishingiro rya ryo ryose muri mwo muri iki gihe cyo gutanga amashimwe nibuke bariko barafata amajwi aha ariko saa honyine ariko no mu ijoro murazi byaremejwe n'ubumenyi ko icyo mukora cyose gifatwa amajwi barabyemeje nibuke imbonesha kure yarabyemeje imbonesha kure siyo ikora amashusho ni mwebwe amashusho irarunguka gusa ibyo muri ko murakora ku murongo uko ni uko biri kose muri hariya murabona igihe ukakaje urutoke uko kwikakaza kuzunguruka isi igihe cyose mwambaye ikanzu uko umeze gukwira isi byarafashwe icyumviro cyose gica mu mutwe we wanyu cyarafashwe amajwi kandi umunsi umwe ibyafashwe amajwi bizoca bishyirwa mu bubiko kandi rero ku munsi w'urubanza bizogarukanwa muhagaze hariya mumuyemeshati muvuga ko muri abakristo muhagaze hariya n'ibyumviro bigwanya ijambo kandi biri neza mu bwenge bwanyu ntimushobora kubinyegeza mwibuke imbonesha kure ubumenyi burabizi ko ari byo murahagaze neza aha murazi ko mwotegereje kuba muri aha mwibuke igihe ibi byafashwe amajwi ku munsi w'urubanza icyo cyiyumviro nyine mufise kizogaruka kandi muri mwebwe isi yose izobibona kubera iki isi bazobaraba ku munsi w'urubanza abamarayika bose baraho namba mutewe isoni na jewe aha mu gihe ishusho yanyu iriko irafatwa ubu mu munsi w'urubanza nzotegwa isoni namwe kubera ko nasize ijambo ryanje nka barungikira ntimwagizeye mwinyegeje inyuma ikintu kinaka yo muvuga muti ndi mwiza nakoze ibi naratambye muri mpwemu naravuze mu ndimi n'intakebwa zirabikora naravugije induru n'intakebwa zirabikora none mwahindukirira ijambo gute kubera iki mutakiza ubu nyene kubera iki mutaza ubu nyene kubera iki ukirindiriye mwene data mukundo kubera iki utera cyane Yesu arindiriye kugukiza ikibanza muhiriwe harejejwe yakugize umwe n'ibihimba byiwe by'umubiri kubera iki hukuma ntoya ingubu kubera iki mutaza mwami ndashima cyane gutanga amashimwe kuri wewe mwami atari kugifungwa z'umubiri ariko sibyo ariko mwami igihe cy'iherezo kiri hano ndagushima kubw'imfungwa za mpwemu mwami imfungwa za mpwemu zimumatanishijwe ishasharanwe zarasezeranywe kugururwa muvuga muti ibyo bizoba bitandukanye oya ntimushobora kongera ko n'ijambo na rimwe cyangwa ngo mureke bisanzwe birimo ariko biranyigije gusa birugawe ni bangahe batahurije uvuga muti amene murabona muvuga muti rero ibyo izoba ari ibanga oya bisanzwe byasize ntidushobora kongera ko ijambo na rimwe cyangwa ngo dukure ko na rimwe murabona birimo hariya bitegereza gusura ngo ntitwifuza kuza muze rero mugenzi namba udashobora kubitangira muze ufukame abimubwire nimba utabikora we urabikora kuko niwe akuraho kugereranya mu ntebe y'iyoboye kubera iki twifuza kuza kubera iki kuko utabikora kubera iki nibuke nako barabifata amajwi gusa kuko iyi bande gusa ariko no ku ibande y'imana umwe wese muri mwebwe buri mihamboko yose igihe wunamize umutwe wawe igihe wicishije bugufi icyumviro gica mu mutwe wanyu nimwibuke ibiri ko birafatwa ubu nyine mu bwiza kandi iyo bande izovuzwa ku munsi w'urubanza ingingo yanyu iri hehe yo mbega ukuntu muzokwifuza kwisubira kujya munsi ndaza kurindira gusa kuko hari abantu benshi benshi ruhandi ya arutaro murabona barashobora yuko bahariho umwe muri bo namba nkiri ndiri ya kanya gatoya birashoboka yuko ho bari wundi umwe hari ya nkumbura ashobora kuba ari ahantu hanaki New York nkumbura ashobora kuba ari ahantu hanaki Philadelphia cyangwa California Arizona ahantu hanaka birashobora yuko undi muntu yo ashobora kandi kuza mwungira uri hose ntuhagare kumuha magaro wawe kuza kuri ya rutari byoshoboka ko tutore n'undi munsi w'amashimi uyu munsi ushobora kuba uwanyuma rero amabande yobikira ijoro ubwanyuma umwe muri iyi minsi bande zohagarikwa bande zohagarikwa maze ishyirwe mu bubiko bw'imana hanyuma izokivuzwa ubugira kandi twimvira mufise muri aka kanya muzoje kuvuga ko mutari mu bizi murabizi ariko ntimushobora kuza kuri we kandi abo data y'amahera azoza baza kuki mwene data ndizera namba naciye hariya hantu kandi nagize ishingiro gitoya ntishoboye kwikurikira hano ni ngo guko nshoboye niyo kubera iki iki bitoso koreka kubera iki mbega miratunganye kuri mwebwe murazi atanyeka ko muri ko mura babaza muhemu wewe aka kanya rero tugumye twunamiza imitwe yacu muraze mudakekeranya yuko mutababaje muhemu wiwe murazi mudakekeranya ko mutakoze neza na neza ibyo yababwira gukora murazi neza hariya nibuke birashoboka ko mutazongera kubikora kabyo ibandi ishobora kurangirira ijoro bishobora kuba ari ibyo byose ishobora kuba ari ibande yanyu ya nyuma ifashwe murazi mudakekeranya yuko mwiteguye bo nimba ari ibyo ndabishyize mu biganza byanyu mu izina rya Yesu Kristo mu gihe umugwi w'abaririmbyi uririmba buke buke ngo amasengera abari ngaha ndi umukristo w'ubwoko butandukanye nizera yuko imana irokora abantu nizera yuko ari imana itegereza gutera ijambo jyewe uhoraho nibyo bibiliya ivuga muri Yesaya jyewe uhoraho nararitewe nzora ivomera umurango nijoro ntibahave barinyaga mu kiganza cyanjye mbere yo gusenga umuntu wese aze kuri arutari kuri aba bantu ndashaka tubasengera ubwanjye twunamika imitwe yacu mu Yesu mukunzi navuze gusa ijambo ryawe umuhanuzi wawe yavuze kandi ndazi yuko amajambo y'abahanuzi ari ukuri kandi waravuze uti je uhoraho narabiteye atankeka kuko warishyize mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama imbere y'uko isi iremwa je uhoraho narabiteye kandi nzorivomera umurango nijoro ntihave barinyaga mu kiganza cyanjye aba bantu umwami bashobora kuba barungize imihamagaro myinshi kuri ya rutara ariko ubandanye urivomera mwami ngaho ngaho ari no joro reka guhindukirira rino joro data bave mu bintu byose byo mu isi kandi bya byose n'ingorane ziri mu mitima yabo hamwe n'ubwenge bwabo tumbereye gusa bicishije bugufi mu mitima yabo ahindukirira ijambo ryawe ubunyene hanyuma bavuge bati mwami Yesu ibyina mu mitima wanje nanyu nizera ko ari ikintu cyanje ntararonka naho nagerageje nk'uko byavuzwe muri rino joro gukurikira inkoko ariko hari ikintu ntatahuye ntibyatahurika neza rero rino joro ndumva ko ndiko ndegera mu maboko y'ijambo rizima ndaje hano n'icyubahiro mu byinshi imviro byanjye bimeze neza naturiye hano nta hano kuri iki gicaniro ndashaka agakiza mwami kose ndashonje cyane ndakwifuza mwami kumfasha amaboko yawe rino joro bidaciye mu bintu by'ibishobisho ariko biciye muri mpemu urukundo mfata mu maboko yawe mukiza mana ndi umwana wawe niyumva ko ndijya nkukuma bari kubavuga mfata mwami ariko ndashima nahagurukiye mu kibanza cyanjye hama mfukama ngaha nyine mfata mwami ndiko ndasimba nzana ku mababa yawe mwami kure y'ibi bintu byo mu isi ingeso mbi zanjye n'imigenzo ya kera y'amadini yanjye reka nze kuri wewe ewe mana mpumera wawe ngirira imbabazi ku gukekeranya kwanjye kose reka mbere ijoro mbe umwana wawe mushasha gutsikiremo ishashi iri joro mfata njana kure kure gufatwa n'inkoko njya kure aho nyoko mazaritse aho nzogaburirwa n'ijambo ry'imana gushikaho nzomenya kuguruka mutonse mana mukunzi bajyane n'abawe n'iryo sengesho ryanjye mukure sengera abantu bariko barapfa biduhe data ndagushikaniye rino sengesho mu izina ryawe ku bw'icyubahiro cy'Imana urabisamuyemo rero ubu n'imitwe yacu yunamye ndibaza impande y'igicano ubona mwebwe mu gupfukamye ngaho benshi muri mwebwe basabye kuba abakristo ariko mwarananiwe ko hama ariko ikintu abantu mutigeze muronka mushobora kuba mwarakoze ibintu byose bijyanye no gusenga mushobora kuba mwarakomye induru mushobora kuba mwarakoze ibyo bintu byose mushobora kuba mwarakamye muri muhemu mushobora kuba mwaravuze mu ndimi kandi nta n'umwe ashobora kuvuga agwanye ibyo ukuntu ukuri byose ni byiza ariko murabona izo ningabire za muhema ta muhema irimo yaba muhema yari ngaho uko kwiyumvira ikocibwa biteka nk'uko nkuba by'ukuri mukuri muri ngaha tugicaniro n'imizere by'ubunyene mu gihe muri ngaha icyo ni igikorwa cyo kwishikana wowe nyine atari bishobobishobo ariko mu by'ukuri kwiza kudafashe kw'imana inzo kwakira kandi kagukaburira n'ijambo ryawe gushika aho ubaye nk'ukumubwa ubwawe ha mugashobora kugaruka nimba ubishaka kandi ushaka imana kwikora ibyo duhuze ukuboko kwawe wewe hari impande y'igicaniro ryawe ku mana iguhezagire umwe wese adugije amaboko yiwe rero mugacerere ngiye kuba zabiyeguriye imana abagabo n'abagore bazi ibyo kuri imana benshi muri bo n'ibintu bitangaje bisa nk'aho ari by'inzira y'igicaniro bisaba ko ibyo nkora ahanini ari by'abagabo gusa muraze mu kwihuta bisanzwe n'abagore ariko n'abagabo bose ngaha ndibaza ko hari umugore umwe ngaha ku gicaniro ijoro cyangwa babiri ubisanzwe abarera abagore ariko kumva kanaka cyangwa iyindi sinibaza bisa nk'aho abagore bibaza ko mvuga ndabagwanya si byo mushikanje batatu ndizera hari umuntu avuze ko babona sinshobora kubabona kure y'igicaniro hajya ni byiza bamwe muri mwebwe bakikijwe baba abakristo baza ngaha bagahagarara nanje mu masengesho umunota umwe ku gicaniro ari hose ku rubuga umuntu uwo ari we wese ati by'ukuri imana azi ko ashobora guhagarara ngaha neza iminota mike ngo dusenge naho hanyuma duce turangize ikoraniro umuntu wese ace bugufi cyane nimugende nimuze hano gusa hama muhagarara impande z'impande bamwe muri mwebwe bizira by'ukuri yuko uko ari ukuri ko turi ko twinjire ikindi gihe turi ko twinjire gihe kizamugwa muraze shengere ntibishobora kuba nk'uko byari kandi ntibishoboka kugenda neza bitegereza kugenda nabi ibangahe bazi ibyo vuga amen bitegereza kumera nabi kandi ntibishobora kugenda nk'uko murabona bitegereza kuba ikintu kandi biri ko bigenda ubunyene mugenzi bibi mu nzira kubw'umugeni uko n'uko uhora hagize muduge rero ubu mwabakristo mushaka ko inyandiko zanyu zitora ibyo yaboza bobi bikwiye ku mutima ko mushaka kuza ngo mugendere hamwe n'aba nka bene data n'abashikanyi muze ngaha impande ya arutari muhagarare hari umwanya muto wo gusenga hari undi ushaka kuza hagarare hano apfukame impande yabo tambuka gusa aho mwebwe abagabo impande y'abagabo mwebwe abagore biryoshye mu guca bugufi murasengera mana mukunzi mfasha ndahebye byose ndahebye idini ryanjye ndahebye ubuntu bwose ndahebye umugabo wanjye ndahebye byose nduwawe mukiza nduwawe ndahebye byose ndahebye byose ndahebye byose mbega urahebye icyumviro cyawe bwite wenyine mbega urashobora guheba ibyumviro byawe bwite bw'ijambo ry'Imana nduwawe mukiza wanjye uhezagiwe ndahebye byose ndahebye byose ndahebye byose ndahebye byose ndahebye byose ndahebye byose nduwawe mukiza ndahebye byose ubu abizera bose muri bishenge muhaguruke reka turirimbe twese ubu ndahebye byose murahebwe byose muri tegwe ubuku kiririmba je ndi uwawe mukiza wanje ndahebwe byose ubumwe bwe muri ruhande ya rutari namba mwarahebye vukure nimumu hindukiriza ibiganza byayo muri rimbe ndahebye byose ndahebye dini ndahebye dini ndahebye ishengero ndahebye ubwanje ndahebye ciyumviro cyanje nduwawe mukiza wanje uheza giwe ndahebye byose kuri we wanje ndahebye byose ndahebye byose nduwawe mukiza wanje uhezagiwe ndahebye byose by'ukuri ndabyemanga ndahebye byose ndahebye byose mwebwe rero ngakuri ya rutare mwebwe ngamuri ruhande ya rutare mwasenge wishengero ry'abasenge mwasenze mwebwe ubwanyu rero ari inzira imwe gusa mushobora kukirizwa miyoni kubw'ikwizera mwakijwe kandi kubw'ubuntu bw'imana bwagumanye na mukuzana kuri ya rutare nuko murarondera imihezagiro y'imana nuko murarondera ijambo ryiwe nuko murarondera mpemwera nuko murarondera kajyo kima asangwa muriko murarondera kandi murashobora by'ukuri umutima wawe wose kubiheba rero nturondere ibicobico ibyo ari byo byose rondera ukuri uburi kuva mutima wawe kubw'ukwizera uhoraho nitegure gukora ikintu icyo ari cyo cyose ikijambo ryawe nitegure gukora ndishikanye n'ibintu byose kuri jewe namba wizeye ibyo n'umutima wawe wose ndashaka ko uhagarara uhindukira ibishengero wawe hanyuma uduze ibiganza byawe hanyuma turirimbane hamwe ndahebye byose biri muri jewe mana aho ngeza kumenya jewe ibintu byose biri muri jewe ndahebye muze kuri ya rutare hano mwebwe muri kuri ya rutare mutere intambo ko hano imbere bene data hano mwese bene data itegereze ikishengero hano arabihebye Hallelujah. Ego ivyo nivyo mbega aramushimikiye ikintu cyose kijambo ryiwe mushiki wacu mu idini yavuze ati jewe ndi umunyanyudini rinaka ntibikeneye ko turivuga we ni umukozi hariya ariko yavuze ati mwene data Branham ndashaka kuva ninjire mukuri nivuze ikintu kinaka simbitse gusumba ivyo murabona reka tuvuge ijambo ryiwe hayigwa abafise inzara n'inyota vy'ukugoroka aribo bazohazwa ubu hariho ikarutari namba witegure guheba ukuru ariko kose ikintu cose wahaye ijambo rye nta muntu yakubwiye ibyindi ico ukora ubu namba witegure kumwihereza neza ubu uzi ibiganza kugukoranira mwebwe hano kuri arutari reka turirimbire hamwe nda ndahebye byose ni byiza ndahebye byose ubu urabitahura by'ukuri we umunsi umwe kandi mbega inyene nkeneye ndahebye byose by'ukuri by'ukuri mushatse kuvuga muti amen vuge muti by'ukuri mushatse kuvuga muti amen vuge muti amen rindire rimwe muvuge muti mwami nsuzuma ngerageze mpa amahigwe ibi nibyo nshobora gukora ni uku kwishikanira jewe ubwanjye urazi inzira yo mu mutima wanjye urazi icyifuzo cyane isezerano ryawe ryategereza gushyitsa icyo cyifuzo ubu ndabyakiriye kanda kujikaniye twese hamwe ndavyo byose ndavyo byose ndi uwawe mukiza wanje ndavyo byose